mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo agashashara kindwi bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 24 ukwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 963 ku mugoroba i Jeffersonville, Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urakoze mwene data, igihe tugihagaze muze dusenge. Mana mushobora vyose, wewe utanga ubugingo kandi ugatanga ibyiza vyose, ingabire za mpemu, mu by'ukuri turakenguruka uyu mwanya mwiza cyane uhambaye wo gufatanya mu nyonga zawe. Ni ikintu cyadukoze ko cyane mu buzima bwacu mwami, umwanya tutazokwibagira na rimwe. Ntacyo bitwaye igihe kingana gute twoshobora kuba dushigaranye, kandi turasenga Mana ko muri rino joro iryo turangiriza ko turabona ibyanditswe ku munsi wo kurangiza umunsi mukuru. Yesu yahagaze hagati muri bo maze arasemera ati, namba hari umuntu afise inyota naze kuri jewe, kandi ndasenga data wo mu ijuru yuko ibyo bisubirwamo bugira kandi iri joro, yuko dushobora kumva ijwi ry'umwami wacu riduhamagara, kandi riduhamagara mu gikorwa ciwe ngo turushirize kugendera hafi yiwe. Turumva ko
grant these blessings that we ask for, Father.
Ko twamaze kumva ijwi ryiwe mu kuguruka kutudushajara, rivuga ko ari igihe cya nyuma kandi ko igihe kiri hafi. Turonze imihezagiro data, dusavye mu izina rya Yesu Kristo n'ubwiza bwiwe. Amen. Nimwicare. Ndifuza kongera kwiki yuko mubikorane byose maze kugira mu buzima bwanje. Nizeye kwiyindwi yabaye igihe cy'ubwiza kurusha ibindi bihe byo mu buzima bwanje, mu buzima bwanje bwose bwo gukorera Imana. Ntacyo bitwaye ibyo narabonye ibitangaza bihambaye bikoreka tankeka mbere no mu bikorane byo gukiza indwara, ariko ibi birenge y'ibyo cabaye kimwe mu bihe bihambaye byakoze mu buzima bwanje. Ni ukuba ngaha no kubona urusengero rutoya rufata isura itandukanye, atari ibyo byonyine ariko n'imbere rwafashe isura itandukanye. Kandi ubu nariko ndabaza Biri yari yatevye imbere yo kuza kuntora, yambwiye ko uwundi mugwi w'abantu babatijwe. Rero habaye abantu barenga ijana iyi yinga babatijwe mu izina rya Yesu Kristo. Rero turakenguruka kandi Imana ibahezagire. Kandi ubu namba mudafise ishengero ryanyu, turabatumiye ngaha kuza no gufatanya natwe. Mwibuke gusa yuko ishengero ryuguruye nituri dini, kandi nifuza kandi nizigiye yuko ritazokwigera ari ibidini. Ugufatanya gusa abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa bahurira ku meza y'Imana maze bagafataniriza ku ijambo, kandi dufise byinshi dusangiye. Ubu kandi dufise umwungere w'igitangaza, umuntu w'Imana w'ukuri, kandi ndabikenguruka cyane. Namba mwibuka kurya kwerekwa haraheze umwaka, mu gihe ibyo kurya byari bibitse muri iki kibanza, kandi nibyo neza na neza, kandi turafise ikibanza ubu gikwiye cy'amasomero y'ishuri ryo kuwiyinga cy'abana b'imyaka yose, kandi turakenguruka cyane gusa kuri iri bakwe. Bamwe bari bavuze igihe kimwe iyo baba baronse gusa ibirasi by'ishuri ryiyinga boshobora kurungikamwe abana babo, rero mwebwe barayaronse ubu. Ku bw'ibyo ubu rero muze hamwe natwe, namba mudafise ishengero ryanyu. Mu bisanzwe namba mufise ishengero ryiza aho muja kandi ryigisha ubutumwa bwiza n'ibindi. Yemwe uwo n'uwundi mugwi nyene nka twebwe, murabona ka handi hantu. Ariko namba mudafise ishengero ryanyu kandi muri narumvise yuko benshi ba bimutse bavuye mu bindi bice by'igihugu kugira ngo iri barigire ishengero ryabo kandi atanteka turabahaye ikatse ku ijambo ry'umwami kandi ndibuka ndibaza igihe nagenda nababwiye yuko ibikorane ku binda babyobera ngaha muri uru rusengero sindamenye iby'umwami afitiye byose muri kazoza ndabishyize mu kiganza ciwe atari ibintu byo kugendeza canke ikintu icyo ari cyo cyose ndarindiriye gusa umunsi ku munsi ndongora ahantu noshobora kurangura igikorwa kurushiriza kuba cyiza kuriwe kandi igihe azoba atakinkeneye rero nizigiye ko azonyakira muhira mu mahoro kandi ubu ndakenguruka cyane kugufatanya kw'abantu muri uru rusengero nk'uko biri ariko arambwirira iyi nga yuko ndibaza iyi nzu yose iserukiwe ngaha hafi y'urusengero ifise umuntu kanaka bakiriye iwabo baruguru y'amazu n'ibibanza byabo kandi bahaye ndara abantu batoba bafise ahantu na hamwe ho kurara rero uko no gukora kwa Gikristo by'ukuri kandi mu mazamwe bashize neza na neza abantu mu bibanza byose bashobora kugira ngo abantu ahantu baronka ho barara kuko iki cabaye giye kigoye cyane kubera ibi ubwoko bunaka bw'ikintu cyari ko kirabacerekeye inkino z'isi ubwoko bw'urukino rw'amaboko cyangwa ikintu nk'icyo kandi bari barabi ekishije ibibanza hamwe n'umugwi munini ya wavuye ndibaza baserukira ngaha muri iri shengero ritoye ni nka hafi amareta 28 cyangwa 30 yaserukiwe ngaha nyene mu ishengero wongeye ko ibihugu byo mu mahanga bibiri rero n'uyu muvyuro muto rero ibyo bisaba ibibanza ubwawe byagutse kumenya nariko ndabaza uno munsi ndi kumwe n'abantu kanaka navuze nti natahuye ko atabantu benshi cyane bari hafi ya Jeffersonville bari mu gikorano umuntu umwe yavuze cyane ati ntidushobora kwinjira yemwe ibyo byari uko yari iyo mpamvu abapolisi bamwe n'abandi bashaka kuza mu gikorano ariko bavuze bari bamwe bavuze ko ari bo ko baje maze ntibashobora kwinjira yuko hari hamaze kuzura na mbere y'igihe cy'uko boshobora kwinjira rero nkumbure cyari igihe cyabo mu wundi mwanya kandi ntibaje rero ubu abantu baza bavuye ahandi hantu kandi turabikenguruka cyane rero sindabizi ikindi kintu cyokurikira ibico binzambindwe mu bundi butumwa ariko mudushashara hafi ikintu cyose kimwe ibihe by'ishengero birakurikirana kandi ubwa mbere twarabishyize mu mwanya wabyo ibyo byari bihambaye cyane rwose ariko ibyo muri icyo gihe rero ukugura urutu dushashara kwerekana aho ishengero rija n'ukuntu rishika kandi rero nibaza ko data wo mu ijuru yabaye umunyabuntu atankeka kuri twebwe kuba yatumye tubona ibyo dufise kandi mvuga ibi nicishije amaso mu byandiko vya kera nari nakoresheje mu kwigisha araheze imyaka myinshi naraza gusa maze nkavuga ibyo niyumvira ko ari byo kandi nkabandanya ntibyari bitumbereye kandi rero tune twose muri utu dushashara naturonse nko mu minota 20 y'ubutumwa twose abagendera ku ifarasi bane bo mu byashiro Yohana nari nabashize bose hamwe kandi navuze nti ifarasi imwe yagiye ari gitare navuze nti nkumburi igihe cya mbere kandi igihe ifarasi ikurikira yasohoka habaye amapfa kandi narabandanije gutya ariko mana w'igihe ijambo ryahishurwa by'ukuri ryari kure cyane y'ibyo rero biratwenga gucunga no kurindira kandi nkumbure n'iki gihe byategerezwa gukorwa hashobora kuba hari ibintu byinshi byavuzwe bishobora kuba bitumvikanwa ko n'abandi bantu ariko ndizeye ko igihe gihambaye cyo guhereza ni cyiza kandi tugasanganira umwami muzobona ko byari byego mugenzi by'ukuri nini n'ibyo ubu abantu muri inyuma y'igisagara bava ahantu hatandukanye mu micungararo mwaje muvuye mu mareta n'ibihugu bitandukanye ukuntu hundu kuba imvuga kuri kwanyu ko kugira urugendo rungana gutya kose no gufata akaruhuko kandi bamwe muri bo ntibanafise aho kurara ndabizi kuko nashoboye gufata bamwe muri bo kuronka ikibanza cyo kuraramo ata n'amahera bafise yo gufungura cyangwa ikintu kinaka kindi kandi rero kandi no kuzi ibyo ari byo byose biteze ikintu kinaka gishika kibyitaho kandi muri uko kwizera guhambaye nk'uko ko naho bategerezwa kugenda atabifungurwa cyangwa atanahantu ho kurara bashaka kuza kumva ibyo bintu bintu bishika uko ariko ariko byose ivyo n'ubutwari bwo kuri murabizi kandi bose babayenye nuko ijana ku ijana nahuye na muramwanje hari inyuma yabaye uyakoza akazi k'amatafari y'ishengero n'ibindi kandi ariko ndamubwira ingene nashimye akazi kiwe sindi umwubatsi canke ataco ndabizi ko ariko ndazi imfungu imfuruka igororotse icarico ivyo ndazi ivyo ari byo kandi namba bikozwe nk'uko bikwiye kandi yavuze ati nzokubwira yavuze ati ntigeze haba igihe nk'ico mu ngiro co kwigera ubone guhuza nk'uko hagati y'abantu mu gihe bakorera hamwe mwene data wudu mwene data Robertson na mwene mwebwe mwese umwe wese yaja mu mwanya wiwe gusa ibintu byose na mwene data yashyizeho ibintu by'ukumvikana kw'amajwi nshaka kuvuga uburyo bwo gukora kw'amajwi n'ibindi mu ishengero bavuze bati byose byakozwe neza iyo bakenera ikintu kinaka aho baha umuntu hariya kugira ngo agikore rero ni imana yabaye mu nteguro yose turakenguruka cyane kubw'ibi benshi baritanze bikomeye mu ishengero kugira ngo bafashe kubikora nka mwene data doce na mushiki wacu doce bicaye ngaha n'abandi benshi baritanze bikomeye kuri iki gikorwa kandi bibaza muri uwo mwanya nyene ntibabuze ikintu na gitoya kandi byose biriko birarihwa rero turakenguruka cyane kubw'ibyo wibuke n'ishengero ryawe kuko uri umukozi wa Kristo kandi icyo nicyo yubakiwe ngaha urugero uruguruye gutunganya abakozi kandi ku bakozi basanzwe ari abakozi ba Kristo kwinjira no kunezerwa ubwabo kugufatanya kwa Yesu Kristo kandi dushaka ko mumenya ko bose bahawe ikaze kandi rero iyo mwumva rimwe na rimwe nasizwe nshira kwiteka amadini nkaze bikwiye sisi sinshaka kuvuga yuko ngwanya umwungere wanyu canke ngwanya mwene data canke mushiki wacu wo mu ishengero kuko uko biri kose Imana ifise abantu mu idini yose riba hariko ntiyemera idini yemera umuntu ari mu idini kandi idini ntirikenewe kubw'ivyo abantu babohewe mu idini rero ntibashobora kubona ikindi kintu na kimwe kiretse gusa ico ishengero rivuga murabona kandi ivyo bituma baba haba kudafatanya n'abandi kandi n'uburyo bwo gukora gukora Imana itanezererwa kandi n'ikintu c'isi kandi kitigeze gishimwa n'Imana rero ubu sinshaka kuvuga umuntu n'umwe katoliko mu idice yoshobora kuba cose canke mu metodiste umubatiri mu presbyterian iryo ari ryo ryose canke ishirahamwe iryo ari ryo ryose n'abatagira ishirahamwe n'abandi mu madini kandi bose Imana ifise abana bayo bicaye hariya murabona kandi benshi nizera ko bari hariya mu ntumbero kugira ngo batange umuco basohora batoranijwe bavugwa bavaho hantu hose kandi kuri uwo munsi uhambaye tuzobona rero ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizohamagarwa mu mwanya w'igikorane gihambaye mu kirere kandi twese tuzoduga kumusanganira kandi ndarindiriye ico gihubu hari byinshi byoshobora kuvugwa kandi ricoro muri ricoro rya nyuma ryo kurangiza mu bisanzwe abantu bose mu gikorwa cyo gukiza ingwara mbona igishika cinshi cyo kubona ibintu bihambaye bikoreka mu gihe cy'igikorwa cyo gukiza ingwara ibyo bikashira mu ruhagarara ntibagume hamwe kandi rero mbona ikintu kimwe iri joro yuko bose barindiranye igishika cinshi kubona ukuntu kandi buri joro ryamye biri uko mu kuguruka utudushashara which makes them attention nervous. And then I find the same thing tonight, that everybody's under expectation of seeing how, and each night it's been that way, for the opening of those seals. Ubu ndashaka gutanga umuco neza kuri ibi igihe cyose utudushashara twagiye mu kibanza ibintu byose nari nigeze kwizera kuri two kandi nasomye ku bandi bantu byabaye ikinyurane cy'ibyanje kuri jewe mu cumba nkoreramwo kandi cyiyumviro cyanje muri uyu mwanya impamvu nagize kirya gikorwa cyo gukiza indwara muri iki gitondo ni kubera ibyiyumviro byanje nk'umuntu bija kure cyane y'uburyo niyumvira nagerageje kuguma mu cumba kimwe kimwe amadirisha yugaye n'itara ryaka ubu n'umunsi ugira umunani sinafashe n'imodoka yanje kugira ngo nje ahantu ariho hose nategerejwe kujana na bene data bamwe kuna mu mabanke gushira umukono ku bipapuro bimwe by'ingurane n'ibindi ku mahera n'ibindi byari byaguranywe kubwira ishengero ariko nariko nagarutse ubwo nyene kandi naciye nja kwiga kandi ikintu gitangaje nta muntu n'umwe yavuze ikintu na kimwe canke mu bisanzwe baradodora kandi bagasubira kandi bari hariya nta kintu na kimwe cabaye byari ibintu bidasanzwe aho naja gufungura kwa mwene data wudu bisanzwe harya hantu haba huzu y'imodoka kandi bari bafize abantu 8 cyangwa 10 batandukanye bari kuza kuba iwabo muri iki gihe kandi nta numwe muri bo yaje kandi rere kidotondo sinzokwibagira na rimwe iki gitondo ubuntu bw'umucunguzi wacu kumusabye wayarushe adende bukiwe igihe nishuri ikibazo cy'umuntu ateye ikigongwe kandi neza bishoboka ko byo niyumvira nibaza ko nakoze neza kandi ubwo nyene nkuko na natsi kintu kinakumwanya narabutsa amahoro rwose kandi sinamenye icarico kandi niyumviriye nkumbure kuba nihutira akuja kuri kijya gikorwa cyo gukiza indwara nkumbure umuntu umwe yihebuye arwaye byari byo gusenge ubwo nyene kandi nabajije ikoraniro mu minota mike byarahishuwe kandi umuntu umwe yavuze ati bega ntuja gusubira gusoma ntuja gusubira gusoma icigwa cawe cyangwa ikintu nk'icyo kandi uwo mwanya natoye urupapuro ruto yamaze ndasubira ndarusoma kugira ngo ndabico havuga kandi naravye mu bitabo rero byari bitandukanye rwose n'ikibazo nariko ndishura murabona noshobora kubagirira iki gihe nsiga bwenge igico n'iciyumviro cha Kristo uja kure cyane y'iciyumviro cawe bwite gushikaho mu ciyumviro cawe bwite na ibimusi ntimutume ngerageza kubisigura kuko sindabishobora murabona sinoshobora kubikora nta numwe yo bishobora urya muntu yashobora gute urya Eliya guhagarara hariya ku musozi munyonga z'Imana maze agatibura umuriro uvuye mu ijuru n'imvura ubwonye n'inyuma y'umuriro hanyuma rero akugara majuri imvura ntigwe mu myaka 3 n'amezi 6 hanyuma akugaruka no kugwisha imvura kuri uwo munsi nyene kandi munsi yuko gusigwa ni gute kandi yafasha abapatiri amajana n'amazarabica hanyuma rero yirukira mu bugaragwa avuze induru kubera ubuzima bwiwe kuguhirwa n'umugore umwe murabona Yezebeli yararahiye ko yo mwica ubuzima bwiwe mu gihe ahabu n'abandi bose bari hariya bari babonye kuba ngaho ku Imana nico gitangaza gihambaye cyakoretse murabona nkemu yera yari yaramuvuye ko mu buryo bwiwe bisanzwe bwo kwiyumvira ntiyamenye uko yiyumvira murabona kubwiwe ntiyashobora kwiyumvira ubwiwe kandi mwibuka umumarayika yaramusinziriye yamuhaye akaruhuko yaramuvyuye yamuhaye umutima hanyuma yasubiye kumusinziriza yamuhaye akaruhuko hanyuma yaramuvyuye maze yongera kumumutima kandi ntituti vyashikiye uyu mugabo mu minsi 40 hanyuma yagiye ku ruhande rwisenga ahantu hanaka hanyuma Imana iramuhamagara ntugerageze gusigura ivyo vyinsiga bwenge ntushobora kubikora murabona ikintu conyene kiriho co gukora n'ukubandanya gusa kandi ngerageza gutoma uko bishoboka ariko kuvuba ngiye nibaza ko ntazosubira na rimwe kubigerageza muzokwizera gusa bidasubirwamo canke ntimuzokwizera kandi nda muzobibona mu nyuma gato y'impamvu bunagerageje akubimvuga kuri Imana irabizi nakirya kibazo co muri iki gitondo nari nagerageje kucishura neza mu byinzi giguko ndabizi nasomye gusa igice ca mbere co murongo kandi cari ntivyari kuba byariko mwemu yera yatahuye neza ko na Ichi yumviro chanje murabona murabi vyabaye mu minsi 2 canke 3 iheze murabona nini samajani ndwibihumbi ndwamajani ndwiko iki gitondo nariko ndagerageza kandi vyatowe nabantu murabona kandi vyerekanye ko mwari maso ikindi ni gihe nariko ndagerageza kuvuga inuma kandi nayise umwagazi w'intama ariko ivyo nabibonye bwo nyene kandi rero ngayico ntari bunabonye kuri ivyo nkemu yera ubwo nyene yagarutse kubinyereka Ivyo ni vyemezo bibiri kwibi bintu ari byo bari Imana iri kwiracunga akugira ngo ibibone ko ari ivyo ivyo nivyo irabishaka ishaka ko mumenya yuko ivyo ari ukuri niyi birungika kuko atankeka ntivyari ahanini ya gusa kuri jewe kwari kwiga nkuko vyabaye kuri mwebwe kandi rero turi ndakenguruka cyane kuko kubwo bwenge kumenya ubuvu mwami gihe tubayemo murabona kuba neza mu gihe gishyerezo imbere yo kugenda kwishengera ubugusa twamye tuvuga rero muze dusaba imiheza giro yewe kwijambo ubugira kandi data wo mwijuru ngiririraje rya joro rihambaye gihe gihambaye ecuko igihe kintu gihambaye cashitse byari bikikuje abantu kandi data ndasaba ko iri joro bitangazwa atagukekeranya na gatoyo mu minota no mu vyiyumviro vy'abantu ko bamenya yuko Imana ikiri ku ntebe kandi igikundi hanga ryayo kandi ni gihe igihisi yifuje kubona ubu yegereje kuko iraririra ugucungurwa dushobora kubona ko ibintu byiteguye kuyigarukana dushobora kubona yuko ibintu byiteguye kuzana ishengero mu nyonga ha Kristo dushobora kubona umugeni afata ishusho yambara umwambaro w'ubukwe yitegura dushobora kubona imicira bya turazi ko turi ku iherezo ubu data wo mu ijuru mu gihe ibi bice imbere mu kwigisha ubu canke kwigisha ku byabaye bihambaye by'inkomezi byabaye mu bwiza haraheze nk'imyaka ibihumbi bibiri kandi byahawe intumwa ihambaye mukundwa Yohana kandi iri joro dutegerezwa kubivuga ko reka mwe mu yera yegera imbere ubu mu bushobozi bw'igitangaza bwo guhishura ko yoduhishurira kirya kintu ashaka ko tumenya nk'uko yabikoze haraheza amajoro makeyi turakwishikanye ko hamwe n'ijambo mu izina rya Yesu amen ubu mu gihe mushaka kuzingurura nkumbure muri bibiliya zari akandi uyu n'umurongo mugufi yagusa umurongo umwe w'ibyanditswe ariko n'umurongo wanyu muboneka bamba gashashara ka nyuma rero iri joro riheze twari ko turavuga ku gashashara ka gatandatu agashashara ka mbere yari antikristo batweretse igihe ciwe yagiciyemwo kandi turabona ukuntu yasohotse ukuntu ikinyabugingo cerekanywe ku bushobozi bw'imana bwagiye imbere hamwe n'ubushobozi bwa antikristo mu kuburwanya ese nibaza ko hoshobora kuba ikibazo mu bwenge bw'umuntu n'umwe kuri ibi rero tubona ko ari uburyo bunyeni inyuma y'ibyo kirya giye cishengera ibyo binyabugingo byagiye birangiye tubonye twahinduye ishusho byose hariya nta bindi binyabugingo byasohotse murabona ariko rero cari gihe c'imibabaro batweretse cari giserutse ishengero ryamaze kugenda ese ingene bihuye neza n'ibihe by'ishengero simbona n'akanyuguti ikintu na kimwe bitahuje neza ndetse no mu bihe n'ikintu cose hamwe n'umwanya ni mu byiyumvire ko ibyo byerekana kwitegerezwa kuba ari Imana yabikoze ubwenge bw'umuntu ntibushobora gutahura ibyo none dusanze kwibyo nabyo twebwe mwami reka dufate mu byanditswe byera ibyo Yesu yavuze ko byoshitse akandi mbega twoshobora gutena ntaryo gutora ibyo kandi hano araje kandi arahishura kandi abizana neza na neza co kimwe inyigisho yiwe hariya ariko arahishura ibyo zigaragaza neza na neza ku kadomo udushashara dutandatu ariko yaretse akindwi murabona rero igihe udushashara twugurugwa Imana mumenye hano yaretse guhishura n'ikimenyetso icyo ari cyo cyose cy'akagirindwi murabona nibanga ryuzuye hamwe n'Imana mumenye ubu tugiye gusoma muri bibiliya ku gashashara kindwi ibyo biri mu byahishuriwe Yohana igice cumi n'umunani ariko amenye ikigirindwi kimata n'igico gitabo haba agacerere mu ijuru nk'igihimba cy'isaha kandi ibyo nibyo byose dufise kuri ibyo ubu tugiye kubibona kandi turagerageza kutabagumya umwanya muremure kuko benshi muri mwebwe baja kuba bari mu ibarabara kandi mu ijoro bataha kandi niyumvira y'ubugira kandi kugira igikorane cyo gusengera abagwaye muri iki gitondo vyo tuma mutaha mu gitondo mudategerezwa kurindira kandi ubu twebwe kandi nanje ndafise urugendo nja Tucson Arizona homba kandi ubu ni muhiri wanje nuko rero nshaka kugaruka hano mwama bishatse nko umuryango ushaka kugaruka kumara iminsi mikeye nko muri ruheshi kandi ubu nkumbure nzosubira kubabona mwese hano mu gikorane muri kiriya gihe igikorane gikurikira ku kirangaminsi canje ni Albuquerque New Mexico nibaza ko hazoba itariki 9/11 nzoba ndi hariya kuwa kane no kuwa gatandatu mweranda kubwibye ntegerezwa kuronga ikintu cyose ariko nari mfise izindi gahunda dashobora kunkundira kuba imbere y'ico gihe rero nzoba yo kuwa kane mu ijoro no kuwa gatanu mu ijoro i Albuquerque New Mexico kandi rero ahakurikira hazwi havuwa ntiharatomoka ntituzi neza ibyo ni kuba n'abagenzi banje beza umugwi wa kamo ka saa sita y'ijoro muhariya Isoterne Pines muri Carolina y'ubumuraruko kandi hari ku itelefone hariya muri uyu mwanya bakaba barungitse telegramu ubutumwa n'ikintu cyose kandi baza hafi kuwundi mugwi iteroc abantu bizina rya Yesu abo twagiranye bikorane hariyo ikoparase mwiciri heze bazogira igikorane bya bikorane byabo iteroc mu Arkansas kandi bashaka kuva mu mwaka heze n'ijoro rimwe ryo ryo canke bashaka byose ariko bo babiteguye naho ryo bijoro rimwe kandi rero nababwiye ntazi neza ico nokora navuze ko bimenye kubibamenyesha ko haraho byoshoboka rero batsobi bamenyesha gatoyi mu nyuma mbega ahegeje guhamagara nibyiza uvuziki mbega ahanini hot spring nagize ikosa itariki 24 rusama kuva 24 gushika 28 naruhesha ubu byatangujwe ko hari aho byoshoboka n'ukuvuga ko inambari ubugombe bw'umwami murabona no niyi mpamvu nkunda gukora ibyo bintu muzovyiga mu mwami nyuma gatoyi rero murabona igihe ngiye ahantu ndakunda kuhanyonyoza ibirenge nzi ku Imana yavuze ngo genda hariya rero iyo mwansa hagurutse ahantu hanaka mvugane ndi hano mu izina ry'umwami Yesu subiri inyuma murabona kandi urazi neza uhagaze murabona igihe yakurungitse ahantu hanaka azokwitwaririka murabona ariko iyo ugiye ukekeranya rero sinzi ashobora kuba atahari kubw'ibyo jewe nshaka kubimenya neza uko nshobora nakiriye benshi atari yambwiye ngo nakira ariko nkunda kumenya neza uko nshoboye umwami aba hezagire mwese ubu tumenye uyu murongo umwe gusa hano twokunze gukora ikintu gusa ikintu gitoye gitoye imbere ya hano mumenye twasinze igice kindwi igice cya gatandatu giherera ku ga gatandatu agashasharaka gatandatu ariko hagati y'agashasharaka gatandatu n'agashasharaka kindi hariho ikintu cyashitse murabona kandi nge nari byiza byashinzwe mu kibanza byagenewe hagati y'igice cya gatandatu n'ikindwi kandi mubona mu gice kindwi tubona hagati y'igice cya gatandatu n'ikindwi cy'igitabo cy'ibyashyiriwe Yohana hari hagatambuko agatambuka hagati y'igice cya gatandatu n'ikindwi kandi kiri hagati mu gitabo cy'ibyashyiriwe kandi ni hagati y'agashashara ka gatandatu n'agashashara k'indwi hari ako gatambuka dushaka kumenya ibi birakenewe rwose ko tumenya uwo mwanya mutoya ubu mwibuke inyuma y'igice cya kane cy'ibyashyiriwe Yohana ishengero ryagiye abagendera ku mafarasi bane bamaze kurenga ishengero rica rigenda murabona ibyashyiriwe byo ibyashyikiye byose ishengero byashyitse gushika ku gice cya kane cy'igitabo cy'ibyashyiriwe Yohana ikintu cyose cyagize mu gukora apani Kristo cyageze ku gice cya kane kandi agashashara ka kane k'ibyashyiriwe bompani Kristo na Kristo baragejeje ku musozo w'ibikorwa byabo kandi anti Kristo aje kurimbugwa hamwe n'ingabo ziwe Kristo nawe azanye ingabo ziwe n'intambara ishaje irasha n'intambara ishaje yatanguye kera hirya yigiye kandi rero bari Satani n'abamarayika biwe barirukanywe hanyuma rero baza mu isi hanyuma intambara irasubira kuko Eva yarenze umurongo ntarengwa aho yari wenyine inyuma y'ijambo ry'Imana kandi kuva iyo saha nyene Satani aratsinda intambara hejuru y'ijambo ry'Imana kuko umwe mu bayoboke biwe umunyantege nke yarenze umurongo ntarengwa kandi nuko neza na neza yatsinze intambara buri gihe ni kubera umwe mu bayoboke kebiwe yarenze umurongo ntarengwa w'ijambo kandi byo byabaye mu gihe cy'anyuma cy'ishengero biciye mu itunganywa ry'idini mu gihe cy'ishengero ry'ukuri ry'inkomoko ryera ry'Imana nzima kubwo ugendera ku ifarasi w'ikinyoma yarabya ryaranse kwakira ijambo yahinduye ishengero riva ku ijambo rija kukwizera kw'ikinyoma none ni bangahe bazi ko
which the real genuine holy church of the living God with the lion rider would not accept the word and turn the church from the word to dogma.
None ni bangahe bazi ko ishengero katolika ry'i Roma ryubakiye ku byizegwa by'ibinyoma?
Do they admit it?
Barabyemera? Rwose by'ukuri neza na neza barabyemera si ibyo byose abakatolika by'ukuri ntibibatera isoni namba kuko barabizi bongereje ko gusigishasha hano ntihaciye igihe ko Mariya yazutse murabyibuka hano yaciye imyaka mike nk'imyaka cumi ni bangahe bibuka ibyo mu kinyamakuru hariya by'ukuri murabona byose icizegwa gishasha murabona byose ni byizegwa by'ibinyoma si jambo murabona Umupatiri mu kiganiro cyapfuba yavuze ati mushinga na Abraham yavuze ati Imana iri mu ishengero rya navuze nti Imana iri mu ijambo rya yavuze ati ntidutegerezwa guharira navuze nti sindiko ndaharira nagize ico mvuga gusa Imana iri mu ijambo rya yuko nokuri umuntu azokura icyo ari cyo cyose cyangwa kongera icyo ari cyo cyose ijambo niko rivuze yavuze ati yemwe Imana yahaye Kristo yahaye ishengero ry'ububasha kandi yababwiye ko icyo bazoboha mu isi kizoba kiboshwe mu ijuru akandi ko kuzimu uko n'ukuri kuzima yavuze ati dufise ku twishimikije uko kuri turashobora gukura ivya rero navuze nti namba uzobikora nk'uko byahawe ishengero ko babikoze ndaja kuvyemera Imana namba ari uko rero hari hamazi ngaha yo kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ubone guharigwa ibyaha murabona atari ko bwo muntu umunaka yakubwiye ko ibyaha byawe byahariwe murabona n'ibyo neza na neza itegereze Petero n'imfunguruzo ku muzi wa Pentecote wibuke yari afise ifunguruzo twari ko turavuga rero abo bagabo bavuze bati bagabo kandi bene data mbega twokora iki kugira ngo dukizwe Petero yavuze ati nimwihanumwe wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo kubera iki kugira ngo mubone guharigwa ibyaha kandi muzohabwa ingabire ariyo ntemuyera kuko isezerano ari ryanyu kandi ari ry'abana banyu n'abari kure bose bazohamagarwa bose n'umwami Imana yacu ibyo nibyo rero ibyo biratunganya ibihe byose birarangiye ibyo byarakoretse rero ariko murabona nti Kristo yaraje nk'uko twabi eshushanije kandi twaravyerekanye mbega uguhishura manawe no kwiyumvira ko iyi myaka yose twabi bonye bibandanya none ntibi by'ukuri neza na neza uko nikuhorahagize ubu kandi turabona iki kiringo ha rero hagati y'igice cya gatandatu n'icindwi rero igice cindwi cy'ibyahishuriwe Yohana ngari ni guhishura ikintu cabaye ntituri ngaha kubw'ubusa ntikwashizwe hagati y'ibi kubwo busa murabona kuri ngaha kubw'intumbero kandi n'uguhishura guhishura ikintu kinaka murabe ukuntu mu buryo bw'insigabwenge no mu buryo bw'ibiharuro byinjiranamo n'icyanditswe murabona neza na neza mbega muri zera ibiharuro by'Imana namba mutavyizera atankeka muratakara atankeka muzotakara mu ijambo namba mutanguye gushira kane canke gatandatu canke ikindi kintu kinaka mu mwanya wa majambo yashizweho neza mu rutonde rwayo rw'ibiharuro muzoronka tankeka ku rubuga rwanyu inkirisha ibyatsi mu bushorishori bw'igiti ahantu hanaka tankeka nta kintu muzoshika ko mbere kubera Imana nti ijambo ryayo ryose rikorera byose mu biharurego muge iratunganye rwose nta yandi majambo yanditse nkayo atunganye rwose mu biharuro rero igice cy'umunani cyonyine gihishura kiriko kiraba gaca gashashara kindwe muge akana kimwe kindi gihishurwa ubu nta kimwe ntigihishurwa mu gashashara kindwi ubu ntaco bisabisana n'igice kintu kivyahishuriwe Yohana ugushirwa kwaco kwa gashashara kindwi ntajwi kugira na gritoyi kandi honyene iyo mba mfise umwanya ngiye gufata ahantu hamwe kugira ngo ngerageze kubereka ndaja kugerageza ahantu hakeya kugira ngo ndabereke akuva ku ntango mu itango n'igice kindwi cankaga ashashara kindwi akakakaravugwa ku ntango nyene mu itango rakagashara kindwi utu dushashara twagiye duta tubandanya ntimwoshobora kwibuka iki gitondo ntitwerekanye ukuntu ibi bintu byakurikiranye kandi murabe neza iri joro twerekana uko bikurikirana kandi murabona mu gihe dushitse kuri karya gashasha kindwi biracika ego Yesu Kristo mu mvugo bwiwe yaravuze iby'igihe cy'iherezo kandi igihe yashika yavuze udushashara dutandatu twose igihe yashika ku kindwi yarahagaritse ngibyo murabona ni ikintu gihambaye rero ubu tugiye kuvuga ngaho kubu kuri iki gice kindi wakanya gato ya gusa nko kubigira ikiraro hagati y'agashashara ka gatandatu n'akindi kuko icyo nicyo gikoresho cyonyine dufise cyo kubandanya ubu nyene n'aka gatandatu hagati y'agashashara ka gatandatu n'akindi nugu hamagagwa kwa Isirayeli ubu ndafise abagenzi beza benshi bivyabona vya Yehova ngaha ivyo nivyo canke bahozaribo nkumbure bamwe muri bo baracara ivyabona vya Yehova ariko iminsi yose bavuga umushinga nta Heruseli yarabivutse ari bihumbi ijana na mirongo ine na bine bari umugeni wa Kristo w'insigabwenge murabona ba sibyo ntacyo bisa bisana n'igihe cy'ishengero na gatoyi n'abisirayeli ku buryo be budasubirwamo. Ubu tugiye gusoma mu minota mike ubu ikiringo hagati y'aka gatandatu dushasharane uguhamagarwa n'ukudoma kw'ikimenyetso kw'ibihumbi ijana na mirongo ine na bine by'abayuda bahamagawe mu gihe cy'ishamwa cy'ihamwa inyuma y'uko ishengero rigiye. Murabona ntacyo bisa bisana n'igihe cy'ishengero na gatoya yo barahamagawe kandi ibyo byinjiranamo ku buryo butunganye n'ibyanditswe amayinga atatu n'igice ya nyuma ya Daniyeli yashinzwe ku ihanga rya Daniyeli. Murabona atari ku banyamahanga, ku ihanga rya Daniyeli, kandi Daniyeli yari umuyuda. Ubu muri Abisirayeli Isirayeli yizera abahanuzi bayo bonyine, kandi bamaze kugaragazwa, kandi nta na hamwe mu gihe cy'ishengero kuva mu ishengero rya mbere ry'intumwa ishengero ry'abaporoti ryigeze rigira umuhanuzi. Mbwira uwo yari we kandi ubinyereke. Nta na rimwe bari bafise mu gihe cya mbere cy'intumwa umwe yitwaga Bus Agabo yari umuhanuzi yagaragajwe. Ariko mu igihe abanyamahanga binjira mu mugabane w'Imana maze Pawulo agahindukirira abanyamahanga, mu nyuma Petero nk'uko twasomye mu ijoro riheze yaronse rivuye ku mwami yuko yari agiye gutora ihanga rivuye mu banyamahanga ryitirirwa izina ryiwe umugeni wiwe. Uhanyuma ntihigeze habaho mu mpapuro z'akahise umuhanuzi w'umunyamahanga. Rero musubire inyuma muri kahise murabe kuki neza na neza byoba binyuranye n'ijambo neza na neza. Igihe wa mbere yasohoka yari ntambwe, iyo yarabahanuzi ijambo, uwa kabiri yasohotse cyari igikorwa ikimazi, uwakurikiye yagiye bwari ubukerebutsi bw'umuntu. Ariko twasezeraniwe mu gihe cya nyuma ko ibyo bizogarukanwa mu ishengero ubugira, kandi kubw'inyungu yo gukosora ibyatanzwe nabi byose ibyabuze ibitakozwe ibyafashwe minenegwe. Kuko havuzwe ngaha yuko ubutumwa bw'umumarayika w'indwi bwoheraheje amabanga y'Imana, kandi rero byose twarabiciyemo turabona ko byinjiranamo n'ibyanditswe mu buryo butunganye. Iyo niyo mpamvu ubu mwoshobora kwibaza igihe uyu muntu azoza ku rubuga, igihe azoza mwibuke bizoba biciye bugufi cyane n'ibindi gushikaho amashengero azobihusha neza rwose. Kandi mwoshobora kwibaza amashengero akiri mu migenzo y'abahinduye ibintu ko yo kwigera yakira umuhanuzi avuye ku Mana yo barwanya bikomeye inyigisho zabo n'amadini. Rero hari umuntu umwe wenyine yoshobora gushitsa ibyo nke mumwe wenyine yigeze kuba ku isi ku byo ho kwigera haba yotegerezwa kuba ari Eliya mu gihe ciwe, kandi byaravuzwe bitaraba yuko byobaye. Kandi ese ubundi kiretse mwemu wa Kristo, igihe Kristo yaza yari kunengesera yari uwo muhanuzi yari iyo Mana y'abahanuzi. Murabona Kristo murabe ukuntu bamwanse, ariko yaje neza na neza nk'uko ijambo ryavuga ko yoje. Ariko kubera yari umuhanuzi bararogose ubwabo baja kure y'ubwami bw'Imana mu kwita mpemu w'Imana yahishura n'ibindi mpemu mbi bavuga ko yari umupfumu canke idayimoni. Nibyo umupfumu ni dayimoni. Murabona impemu y'idayimoni atankeka, mwarimu bizi atankeka. Gupfumura ni ukwigana umuhanuzi, ibyo bikaba ari ukurogota kweruye imbere y'Imana. Ubu murabe barahamagawe bikaba bihwanye ku buryo butunganye n'ibyanditswe imyaka itatu n'igice ya nyuma ya Daniyeli. Murabe abizera b'Abisirayeli bonyine babwiwe mu isezerano rya kera kwizera abahanuzi babo. Umuhanuzi amaze kugaragazwa, namba hari humwe hagati ya nyari uwa mpemu canke umuhanuzi, je Uhoraho Imana yanyu nzokwimenyekanisha kuri we, maze mvugane nawe mukwerekwa mu ndoto, mu gusobanura indoto umuntu mwaronse indoto umuhanuzi azoba ashoboye kuzirotora. Kandi namba gize iyerekwa arabivuga, nzokwimenyekanisha kuri we mukwerekwa no mu ndoto nzokwimenyekanisha, kandi namba ibyo avuze bijetse. Rero mumwumvirize uwo muhanuzi kuko ndi kumwe nawe bitabaye uko. Rero ntimumutinye na gato, yego nibyo mujye kure mumureke gusa. Murabona ubu byo ni Rero Isirayeli iminsi yose itsobyitse none ntimubibona kubera iki ubu ndashaka ko mufata neza kino cigwiri joro rero kuki kuko ibyo ni itegeko rivuye ku mana kuri bo ese ndajwishinga ni byandiko bingaha abanyamahanga bashobora kujana hari yamaze bakabikwiragiza ese ndajwishinga kangaha uca muri Isirayeli na bibiliya munsi y'ukuboko kwawe wemeze bibiliya cyangwa ibindi ntibazo kwigera bakira na rimwe kiretse umuhanuzi ibyo ni byo neza na neza kuko umuhanuzi niwe wenyine yoshobora gufata ijambo rivuye ku mana amaze akarishira mu mwanya waryo kandi ari umuhanuzi yemejwe bazobyizera ibyo ni byo mu gihe nariko ndavugana no mu yudangahi better for herbor igihe urya John Lynn yabaye impumyi hafi ubutima bwiwe bwose yaronka ukubona kwiwe bantwaye hariya kuri irya nzu ya Dawidi hanyuma uwo mwigisha yarasohotse n'ubwanwa bwiwe burebure yavuze ati ni mu bubasha kiwahaye John Lynn ukubona kwiwe navuze nti mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana yavuze ati bice kure y'Imana kugira umwana murabona hanyuma yavuze ati mwebwe ntimushobora kunyeura kumanyura Imana mwibihimba hanyuma mutume umuyuda mwemera kumugira Imana zitatu muri umugwi w'abapagani navuze nti sindamumanya gura mwibihimba bitatu navuze nti mwigisha coba ari ikintu tangaje kuri mwebwe kwizera umwe mu bahanuzi banyu bavuzwe yuko ikintu kinaka kitari cyo yavuze atabahanuzi bacu ntibavuga ikintu na kimwe kitari cyo navuze nti ninde Yesaya yavuga muri Yesaya muri gice cy'icyenda gatandatu yavuze ati Mesiya navuze nti rero Mesiya soba ari umuntu umuhanuzi ibyo nibyo yavuze ati ego mugenzi ibyo nibyo navuze nti nyerekaho Yesu yahushije ibyo yavuze ati navuze nti ye Mesiya umuhanuzi azoba apfana iki ni Imana yavuze ati azoba ari Imana navuze nti ibyo nibyo ubu uri mu ijambo ndababwije ukuri uwo muyuda yari hariya amoso atemba ku matama yiwe kandi yavuze ati nzokumviriza ikindi gihe navuze nti mwigisha ibyo urabyizeye rero yavuze ati raba yavuze ati Imana ishobora muri aya mabuye guha kuhagurutsa abana ba Aburahamu narinzi ko yari mu isezerano isharhara navuze nti nibyo mwigisha none ubivuga ko iki yavuze ati nigishije ibyo noba ndi hariya hepfo murazaho inyubako yabiri ku musozi hariya hepfo hariya mu ibarabara nsenga umukate wanje navuze nti nopfuma mba hepfo hariya nsenga umukate wanje umuyudaraci aracacishikajwe n'amahera murazi murabona murabona nopfuma kandi zina yewe ryanditswe mu ndome zinza habo kunavuze nti no pfuma bahefu ari ya mfungura ibisuguti by'umuntu kandi nywa amazi yonyene nzi yuko ni yujuje n'Imana kandi mundi mukuri gusumbaho no bangaha ni itsina ryanje kuri iri ryanyubako ryanditswe mu ndome zinza habo gusa kandi nzi ko nari kure y'Imana ibyo ndabizi ntiyasubiye kunyumviriza rero yari inji ariko nibyo ntushobora kumanyura Imana mu bihimba biri cyangwa bita byitwa data umwana mpemu yera no gukora Imana hanyuma ngo ubihereze umuyuda ibwirizwa nyene ryewe ni ntukagire izindi mana imbere yanje nduhoraho Imana yawe Yesu yavuze iki Yesu yavuze ati ndi nimwumvirize w'Isirayeli nduhoraho Imana yawe Imana imwe atari zitatu ntuzigera ubaha ibyo ya nta muhanuzi azokwigera avuga ku mana zitatu ya nta na hamwe ntuzokwigera wumva ibyo ya mugenzi ibyo n'ubupagani no kutizera nkaho byavuye naho byavuye go mugenzi muraba ariko aba bahanuzi bazoza si ibyo gusa abahanuzi ubu ni ibyashyiriwe Yohana 14 twasomye bimwe muri ibyo kandi ndashaka ko mubisoma uko mwiga ku mabande n'ibindi n'abahanuzi ntaba nduka bagaragajwe n'ibimenyetso c'abahanuzi rero abisirayeli igihe kuvyumviriza rero kuri mwebwe abagenzi banje b'ibyabo na bya Yehova mutahura ubu yuko ibihumbi ijana na mirongo ine na bine ataco bisabisana n'umugeni ntacanizwe na gitoyo co kubishigikira ya mugenzi ntabyo n'abayuda batoranijwe bahamagawe gusohoka mu gihe cy'imyaka itatu n'igice cy'amayinga mirongo indwi ya Daniyeli rero nibyo ni
That's
Nguma mvuga ibi kandi si cyane kuri mwebwe mwese ngaha ariko murabona abantu aya mabanda ja hose murabona kandi murabitahura muranyumva nsubiramwo ni kubwirya ntumbero murabubu murabona ukuntu botegerejwe kuguhumishwa murabona ukuntu botegerejwe Yesu canke Imana yategerezwa guhumisha abayuda kugira ibabuze kumenya Yesu iyo bamumenya Iyo bamenya gusa yuko mukubona ikimenyetso yakoze iyo baba bari bazima nkuko bari bameze munsi icagezo igihe Imana yabategeka kubye rekeye umuhanuzi kandi bari babonye ko Yesu arikora bari kuvuga bati ni Mesiya ni kuki ubyabaye abo muri ico gihe abo amazina yabo yari yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama intumwa ziwe n'abandi barabibonye kandi barabimenye ni kuki abandi batabibonye kandi ngo babimenye murabona barabi Ushi barahumishijwe ntibashobora kubibona n'ubu ntibarabibona kandi ntibazobibona imbere yuko kivuka nk'igihugu mu mwanya umwe ibyo ntibishobora Ijambo ntirishobora kwihenda mwibuka ijambo ntirishobora kwihenda sindajwe ishinga n'imishishi mu kufise nibiba byose yamara nirya jambo ntirishobora kwihenda bigiye kuba neza na neza uko Imana yavuze ko bizoba murabona ubu turatahura ko ibi bintu bitegerezwa gushika Kandi iyo niyo mpamvu batamenye Yesu igihe yimenyekanisha ubwiwe neza kwa ari umuhanuzi na wa mugore mutoya muto w'umusamariya kazi yari hariya ku iriba ntiyari bwigeraja muri Samariya gusa yaragiye yavuze ko yari akeneye kuja muri irya nzira hanyuma agenda hariya kandi urya mugore mutoye yari hariya kandi we uko yari yifashe yari ameze neza cyane kugira ngo yakire ubutumwa bwiza gusumba abo bapatiri b'idini n'abandi muri icyo gihe barabikoza tanke ubu murabona ariko naho yahuye nuko bose bamwase yamara we mu bantu babo baha bubahwa cyane yemeye ko bari bazi ko yari mwigisha yarungitswe avuye ku Mana nariko ndavugana n'umwe mu baganga beza gusumba abandi bo mu mareta yo mu bumanuko mu cumba koreramo nagiye kinini yagishije umuhinga cyane wo muri Louisville umuntu mwiza cyane kamera mubwiye navuze nti muganga ndashaka kukubaza ikiba yavuze ati ni byiza yavuze ati nabonye ikimenyetso cawe cy'ubuganga inkoni ufise inzoka yitsingiye ku nkingi icyo gisigura iki yavuze ati sindabizi navuze nti gisigura ibi cyari ikigereranyo cyo gukiri indwara kivuye ku Mana igihe Mose yamanikiye inzoka y'umuringa w'umubugaragwa murabona icyo cyari ikigereranyo cyonyine cya Kristo w'ukuri Rero muri iki gihe ubuganga n'ikigereranyo cy'ugukira indwara akuvuye ku Mana kandi naho benshi muri bo batavyizera abaganga b'ukuri beza baravyizera ariko bamwe muri bo ntibavyizera ariko ikimenyetso cyonyine bamaniki gishingi ntahe y'ubushobozi bw'Imana mushobora byose babyemera cyangwa batabyemera murabona ibyo nibyo hariho inzoka yo muringa imanitse ku nkingi ku kimenyetso cy'ubuganga ubu muraba babayuda Rero ibi karagashi by'ubuhumyi byari ku maso y'aba bantu bo ntacyo bashobora kubikora ko byari hariya kandi n'Imana yabishizeho kandi biri ko gushika aho igihe basezeraniwe uku kuza kw'abahanuzi mushobora kurungika abamisiyonari mushobora gukora icyo mushaka cyose Isirayeli ntizigera ikizwa imbere yuko aba bahanuzi baza kurubuga kandi ibyo bizoba inyuma y'izamurwa y'ishengero ry'abanyamahanga Ni nk'uko igihe cy'inyana kidashobora kwakira umuhamagaro w'intambwe kuko Imana yari yavuze mu ijambo ryayo yuko impwemu y'inyana yosohotse kandi mu gihe cy'abahindura ibintu umuntu yarasohotse murabona gusa mu icyo nicyo kintu cyonyine bashobora kwakira ibyo ni kandi hariya ubu baramuhumishijwe ibyo nuko nyene biri ubu murabi ariko igihe kirajaho abanyamahanga bizoba birangiye hari igiho igiti kandi imizi yacyo yari abayuda kandi cyaratemwe hanyuma abanyamahanga bamaditswe kuri cyo igiti cy'umwerayo cyo mu ishyamba kandi kiriko kirama ibyamwa byacu ubu igihe ry'umugeni wo mu mahanga kuwe ko ikirya giti mugeni navuze kandi akazoba yajanywe mu nyonga y'Imana Imana izohonya abanyamahanga batizeye hano muri uru ruhandi nkumi isinziriye ibye kandi zo izo madikakwi irindi shami yarasezeranye kubikora kandi gushika icyo giye mutegerezwa kumenya gusaho inamba muzaho muganga rero ni byiza cyane namba mutabizi yemwe mukabakaba mu mwijima rero ivyo ni gihe abayuda bazokwizera muri kiryagi ubu nk'igihe cishengero munsi y'ubu ashobozi bw'isezerano risinzwe bazokwatira kristari ubu atari mu gihe abanyamahanga bari ngaho turashobora kubona ubwoko bw'ubutumwa abo bahanuzi babiri bo mu byahiciro Yohani gice cya 11 azokwigisha ubu murashobora kubona ku mugaragaro neza na neza ibyo bagiye gukora kuko amasigarira canke bya 144 batoranijwe baronka ikidodo cy'Imana dusome gusa ubu mwumvirize neza rero ubu ndashaka ko musoma hamwe nanje namba mugishoboye kuko ngiye kubyisunga mu kanya gato igice cy'indwi ubu ikiri kiri hagati y'agashashara ka gatanu n'akindwi hanyuma y'ibyo tudushashara agashashara ka gatandatu kari kuguruwe kandi ibyo ni igihe cy'imibabaro bose barabitahura ubu agashashara ka gatandatu kari kuguruwe kandi cyari igihe cy'imibabaro hanyuma y'ibi hanyuma y'ibyo mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka zine z'isi bafashe imiyaga ine yo ku isi kugira ngo ntihagire umuyaga uhuha ku isi cyane kukiyaga canke ku giti cyose abamarayika bane kandi mbona umumarayika wunda dugapfa iburasirazuba afite ikido mesho cy'Imana nzima semeranijwe rirenga ababarira bamamarayika bane bahawe kono nisikiyaga ati ntimugire icyo mugira isi canke ikiyaga canke ibiti tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano atari umugeni abagurano atari abahungu abagurano abisirayeli bamwe ari abagurano b'imana ishengero n'abahungu urabona mu kuvuka isirayeli n'umugurano wayo itegereza ahantu hose niko vyamye aburahamu yari umugurano wayo ntituri abagurano turi abana abahungu n'abakobwa ego b'imana yacu mu ruhanga rwabo ubu itegereza imana yacu mu ruhanga rwabo kandi numva igitigiri cy'abadomwe kw'ikimenyetso rero ndashaka mwumvirize neza ugusoma kwayo ngo n'144 n'abadomwe kw'ikimenyetso bo mu miryango yose y'abisirayeli abavuga amazina neza na neza ubu nimba aho umwongereza mu isirayeli amenya ibiri mu mitima yicaye nga umvirize ukuntu bino bibibeshu murabona abo mu muryango wa yuda badome ku kimenyetso n'ibihumbi 12 bitwa abo mu muryango abo mu muryango wa Reubeni n'ibihumbi 12 abo mu muryango wa Gadi n'ibihumbi 12 murabe yanyu murabe imiryango yanyu abo mu muryango wa Asheri ibihumbi 12 abo mu muryango wa Nafutali ibihumbi 12 abo mu muryango wa Manase n'ibihumbi 12 abo mu muryango wa Simiyoni n'ibihumbi 12 abo mu muryango wa Lewi n'ibihumbi 12 abo mu muryango wa Isakari n'ibihumbi 12 Isakari nibaza ko muvuguko ibihumbi 12 mu muryango wa Zebuloni ibihumbi 12 abo mu muryango wa Yosefu n'ibihumbi 12 abo mu muryango wa Benyamini badomwe ku ikimenyetso n'ibihumbi 12 ubu hariho imiryango 12 ibihumbi 12 buri muryango incuro 12 niki ibihumbi 144 ubu murabe bo bari bose imiryango ya Isirayeli ubu murabe inyuma y'ibi ubu ngaha haje uwundi mugwi ubu mugeni yagiye turazi ibyo ariko murabe uno murwi uje hanyuma y'ibyo mbona ishengero ryinshi ataboshobora kuri harurabo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama bambaye imvune zera bari n'amashami y'ibigazi mu minwe basemerera n'ijwi rirenga batagakiza n'ak'imana yacu ibyagiye kuri irya ntebe n'ako mwagazi w'intama amahanga yose bari bahagaze bakikije ino ntebe bakikijwe na ba bakuru na vya binyabugingo bikubita basi buba mwimbere y'intebe basenga Imana bati amen imigisha no guhimbazwa n'ubwenge n'ishimwe n'icubaye n'ububasha n'iby'Imana yacu bihe bitazoshira amen umwe muri babakuru ubu ari imbere y'ababakuru nga nkuko twamubonye biciye mu dushashara twose umwe muri babakuru arambaza atababambaye imvunezera ni bande ubu Yohana ari umuyuda yamenye abantu biwe yababonye mu buryo mwimbi rw'imiryango uko nukuri yamenye ko yahamagaye umwe wese muri iyo miryango ariko rero igihe yabonye aba yabaye nk'utangaye kandi wa mukuru arabizi rero avuze ati aba bambaye imvunezera ni bande kandi bavuye hehe Yohana ariko ari shurubu ndamwishura nti mugenzi niwe wabimenye Yohana nti yarabizi murabona amoko yose indi mini hanga marambwira ati abani yambyiye nabapfuye muri wa mubabaro mwisha yandi majambo mubabaro uhambaye kandi bamesuye imvune zabo bazetesha maraso ya wa mwagazi nico gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera ku mu rusengero rwaye ku murango no mwijiro kandi byagiye kuri irya ntebe izosanze ihema ryayo hejuru yawo ntibazoba bakigira inzarukuni kandi ntibazoba bakigira inyoto kuni kandi zuba ntirizoba abariki ntirizoba bara ntibizoba rabika canke ndugumba yose kuko wa mwagaza ari hagatahanganye niyo ntebe azoba ragira kandi azoba shora ku masoko y'amazi y'ubugingo kandi Imana izohanagura amoso yose ku maso yabo ubuturukuruye ya turonse kagashashara mbega mwabonye bari ubwa mbere dutangagura ubu Isirayeli kandi rero turabona rya shengero ryogejwe atari umugeni rya shengero ryogejwe numubabaro urabona izirizi igitigiri kinini ya cimitima nyayo izipfuye mumu mumibabare yambaye atari shengero ryagiye umugeni hari hishengero ubu tubona ko haheza akanya gato ya Yesu yavuze yuko intebe izoguma kandi ukuntu yabazohagarara mu rubanza umwe wese ubu dusanga ubu yuko abantu bashyizwe ku kidodo cy'Imana nzima uko n'ukuri bano bayuda agashashara k'Imana nzima ni iki ubu si ndiko ndavuga icyo ari cyo cyose kubabaza uwo ari we wese ndiko ndavuga gusa murabona murazi ko gusoma inyuma abanyabwenge benshi banditse kuri ibi bavuga yuko uno mugwi ngaha abogejwe n'amaraso nibo mugeni by'ukuri mwarimu uziko benshi mu banyabwenge nabo bavuga ko birya 144 ni mugeni Niki hari ikintu kinaka kitari mu kibanza cyacu ngaha kibi ngaha ubu kuko hari ikintu kitameze neza ubu mwitegereze bene data babazivantite bavuga ko ikimenyetso cy'Imana n'ukugumya kubahiriza umunsi w'isabato murazi ibyo ariko ndashaka gace kamwe kibyanditswe kuri ico kerekana yuko isabato cyane kubahiriza umunsi w'isabato aricyo kimenyetso cy'Imana murabona n'umuntu munaka yakoze ico kiyumviro ariko nimba muza gusoma abanyefeso 4:30 havuga ngo kandi ntimukababaze mpemu yera w'Imana yabashiriweho kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa ego mugenzi igihe igikorwa cyo guhuza carangiye kandi mwebwe mwaje Kristo araje gucungura biwe mwashizwe ko ikimenyetso atari gushikwa umuvyo urukurikira igihe wamaze gushirwa ku kimenyetso na mwemu yera byaheze yuko Imana yakwatiriye kandi ntazokigukura ko amuvuga muti rero narinda mufise kandi nagiye kure yiwe oya wewe ntiwari umufise Imana yavuze ko ibandanya gushika ku munsi wo gucungurwa ubu wewe ntiwemeranya nawe hanyuma murabe ico bisigura gushika ku munsi wo gucungurwa yitegereze mu gihe bari amasigarira bijanye no gutoranywa babayuda ubu n'amasigarira bijanye no gutoranywa mu gihe cy'igikorwa ca mbere ca Eliya ku bayuda igihe 2000 indwi by'abizera bazigamwe n'ikiganza cy'Imana ubu hariho muri iki gihe cy'amasigarira igihe cyabo kiraje akuba 144 bijanye no gutoranywa no kuvuga ko ubutumwa ico gihe abazokwizera ubutumwa umwabatso 144 Rero muvuga muti yo akanya gatoya gusa mwene data sinzi ivyerekeye iki iki kintu cyo gutoranywa yemwe sindabisoma na rimwe hariya ni byiza cyane ubureka turabe namba ari byo canke atari byo reka dusubire muri Matayo maze turabe nga kandi turabe namba tudashobora kubona kantu gatoya kuri ibi ahantu hanaka nibaza rero ko muvuga byo ese nari navyanditse ariko bije gusa mu byiyumviro byanje dufate akumpero murongo wa 30 aho twari mwijoro riheze ku mpera y'agashashara ka gatandatu ku murongo wa 30 ubu tubisome maze turabe hariya aho tugana umurongo wa 31 murabona bazobona umwana w'umuntu aje mu byiza rero umurongo wa 31 azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranya batoranijwe biwe bave mu birere bine guhera iyijuru ritangurira kugeza iyo riherera
from one end of heaven to the other. Amen. The elect
abatoranijwe bazosohoka niki kandi giye kimibabara imana izohamagara batoranijwe biwe kandi abona abayuda muri ico gihe abatoranijwe Bibiri irabivuga Pora arabivuga bijanye no gutoranywa hazoba 144 bijanye no gutoranywa bazokwizera ubutumwa bazoba bavuye mu byukuri mu mamiliyoni azoba ari hariya hari amamiliyoni muri Palestina mu gihe cy'ubuvugishwa bwa Eliya n'ibihumbi 7 bakijijwe bavuye muri ayo mamiliyoni rero bijanye no gutoranywa aha amamiliyoni y'abayuda akoranira mu gihugu cyabo cyacitse igihugu hazoba hari amamiliyoni hariya ariko 144 bonyine batoranijwe nibo bazocanwa bazokumva ubutumwa nico kimwe n'ishengero ry'abanyamahanga hariho umugeni kandi yaratoranijwe kandi azohamagagwa bijanye no gutoranywa murabe ibi byose n'ikigereranyo cy'ishengero ku buryo butunganya bizera batoranijwe abandi ntibize ushobora kubivuga ubwira umuntu kuri kandi byemezwa n'ijambo hanyuma rero bikagaragazwa avuga ati sindavyizera ushobora rero ntusubire guta umwanya wawe nabo Yesu yavuze ngo ntubi ntitubikore yavuze ati niko guterera maragariti ngurube murabona yavuze ati bareke gusa bo hindukira maze baka guhonyanga bo gutwenga jakure gusa maze ubareke impumyi irongo yindi impumyi nagiye ku muntu nagiye kinini yakiyaciye canke yagiye kuri jewe bambe yari yagumye ha hariya hose ahantu hose arwanyu gukira indwara kuvuye ku mana rero yaraje kandi yavuze ati sinizere gukira indwara kwawe kuvuye ku mana navuze ntukwanje ndibaza ntacho komara akuko sini singira namba kandi ya navuze nti ari ku kwimana kuratunganye yavuze ati nta kintu nkico kibaho ya navuze nti wacerewe cyane kuvuga ivyo mugenzego wararindiriye igihe kirekire cyane kubwa ivyo wotegerejwe kuba warahaririye imyaka mike yiheza ariko hari ikindi gihe ubu hari amamiliyoni babishingira intaye murabona navuze nti wacerewe cyane uwo mugenzi kugira ngo uvuge ivyo yavuze ati yemwe sindavyizera sindarwishinga n'ivyo mukora navuze nti atankeka si ivyo ntushobora murabona yavuze ati mpumisha yavuze ati namba by'ukuri ufise mwe mugera nka Paulo ati mpumisha navuze nti nshobora kubikora gute mu gihe wamaze kubimpumyi navuze nti so yaraguhumishije kukuri navuze nti wamaze kuba impumyi kandi yavuze ati sino kwizera sindagwishingiye n'ibyo woshobora gukora ikimenyamenya kingana gute ushobora kwemeza canke ikintu icyo arizo cyose nk'icyo nguma ntabyizera navuze atankeka ntibyari by'abatizera byari by'abizera bonyene n'ibyo murabona byari biki murabona mumenya ho nyene ko gutoranywa akutarimwo gusa ntimutumwanya navyo na gato Yesu yavuze ikintu kimwe yavuze ati bareke namba impumyi irongo yindi impumyi mbega bose ntibazogwa mucobo ariko igihe yaza kumumaraya mutoya umuchanu wagwaratse byari bikirwa rubuto gwatoranijwe ruryamye hariya murabona rwabibonya ko kanye gihe rwaza kuri Petero hari hurubuto gwatoranijwe ruryamye hariya murabona kandi bararibonye kandi abo badata yampaye bose yampaye kaize batsoza gwatsoza kuri jewe yo mana we ndakunda ivyego mugenze murabe yabizeye baravyizera abatizera ntiboshobora kuvyizera rero namba hari umuntu ashaka guharira kuruvyaro kwinzoka nibini kandi mugerageza kubereka ntibazovyumviriza ni wigendere gusa bareke gusa murabona imana ntiharira nabana bayo ntibabikora mumenye ibihumbi ijana na mirongo ine na bine vy'abayuda batoranijwe n'imana ntibunamira igikoko idini ca ryaco canke ibishushanyo canke icari co cose nubwo igihugu cabo cagiriranye amasezeranyo naco muri ico gihe isirayeli iri mu isezerano ariko hariho ibihumbi ijana na mirongo ine na bine batakoze ivyo n'abatoranijwe nico kimwe neza hano ubu n'ishengero ry'abanyamahanga n'umugwi w'abatoranijwe ntushobora kubakwega mu bwoko bw'ikintu nk'ico ntibashobora kucizero ya mugenzi igihe umuco w'abakubisi ivyo biba bikwiye ubwo nyene babona ivyo bishika hanyuma babona vyemejwe kandi biragaragara gutya hanyuma baraba muri bibiliya bakabona ku ijambo riri ku murongo yemwe we gusa urashobora gusa kureka kubesha hamwe nabo kuko bararyizeye ivyo arivyo vyose ivyarivyo vyose naho batoshobora kurisigura ariko barazi ko barifise rero nkuko navuze hari ibintu byinshi ntoshobora gusobanura ariko jewe ndazi ko ari ukuri ko biri kose ni byiza uyu mwanya wari hagati y'agatandatu n'agashashara kendwe mu gihe ahamagara aba bantu Yesu yavuze muri Matayo igice cya 24 ku murongo w'itatu na rimwe duhejeje gusoma murabona inzamba hani inzamba z'ibibiri bya igihe inzamba ivuze n'inzamba y'ibyabona bibiri byo mu gihe cy'ubuntu ku Bayuda inzamba iravuga mu bimenye inzamba iravuga yavuze ko yovugije inzamba mu bimenye hano ku karongo kitatu na rimwe azotuma abamarayika iwe si umwe murabona hari babiri n'ijwi rirenga ry'inzamba n'ibiki igihe imana yiteguye kuvuga hari ijwi ry'inzamba ni na nta ry'ijwi ryiwa ahamagarira intambara murabona imana ivuze abo bamarayika bazoshika n'ijwi ry'inzamba kandi mwaramenye ko kuba babutumwa bwo mu marayika wanyuma inzamba izovuga ubutumwa bwo mu marayika wa mbere inzamba iravuga bwo mu marayika wa kabiri inzamba ivuga igihe yabuvuga mumenye ariko igihe udushashara twatanga azo twose twari mu kintu kimwe gihambaye cy'Imana cyo guhamagara umugwi w'abantu ngo usohoke hari ijwi ry'inzamba hanyuma udushasharandwe turamenwa mumenye gukoranya abayuda biwe batoranijwe bave mu birere bine by'ijuru yavuze ko udushashara dutandatu nk'uko twabibonye ariko si agashashara kindwi ntiyigeze avuga ko hano ikintu na kimwe cyerekeye agashashara kindwi nta na hamwe murabona ubwo nyene ku murongo wa 32 acaja mu ijanwa n'ihamagarwa ry'abayuda batoranijwe ubuhoraba hano murabona bazotuma abamarayika n'inzamba kandi akoranya abatoranijwe bave mu birere bine by'ijuru ubu atangura murabona ntiyavuze ikintu na kimwe cyerekeye agashashara kindwi hano murabona yavuze ku gashashara ka gatandatu aka mbere aka kabiri aka gatatu aka kane ka gatanu n'aka gatandatu ariko mumenye nimwigire ku munsi ukuntu umugani wawe ishami ryayo ritosha amababa agatututsa mumenya yuko agatasi kari hafi nuko namwe nimwabona ivyo vyose bishitse muze mumenye ko ari hafi kurugi ico canyuma ico kibazo canyuma nabamubajije bati nikihe kimenyetso c'umuhero w'isi igihe muzobona aba bayuda igihe muzobona ibi bintu bindi bishitse muzomenye ibibaye ubu gihe muzobona aba bayuda bayavugana n'abayuda uburaba ni abahe bantu yariko aravuga abanyamahanga abayuda abanyamahanga murabona rero yavuze ati muzokwankwa mu bihugu byose kubw'izina ryanje n'ibindi nk'ibyo ngubi gihe yavuze ati muzobona aba bayuda batanguye gushira ko amababi hari igihe iyo Isirayeli itanguye kugaruka yinjira mu gihugu cya igihe izoshika hari ishengero ririteguye kuzamugwa hari gusa imyaka itatu n'inusu gushika ku muhero w'isi ishigaje kandi ija mukajagari hanyuma hazi ngaji imyaka igihumbi kwisi nsha yavuze ati kurugi rero imyaka igihumbi kwisi n'umunsi umwe ku mana kandi imya kitatu ninusi huriranye niki ni nk'amasegonda mu gihe cy'Imana niyo mpamvu yavuze ati ni kurugi ndababwira ukuri abiki gihe ntibazorangira ba bakurwe ngo bakurweho aba bantu ibyo byose iki ni bande batazorangira baragera geje kwica abayuda ngo babakure ku isi igihe cyose ntibazigira bashobora kubikora ariko mumenye urwo runganwe nyene rw'abayuda ruzo abona ukugaruka muri Palestine urwo runganwe ruzobona ibyo bintu bishika kandi gusa myaka ibiri heze cyasubiriye kuba igihugu cuzuye n'amahera yacu n'icyo ari cyo cyose kiraho ubu turi hehe mugenzi udushashara n'ibindi byose byuguruwe ubu turiko turaronka ibihagati hano ngibyo murabonaho turi nizeye ko mubitahura sinize ndazi ico ndiko ndavuga ko ariko nkumbure sinshobora gusigura kugisigura kugira ngo mugitahure ariko ndizeye ko Imana ifata amajambo asobekeranye ikayatanga atahuritse murabona hanyuma ikabatuma mumenya ivyo ari byo kuko ni turi kurugi turi hano muri iki gihe mume ubu mumenye murabona ubwo nyena hindukiye abayuda kandi mu gihe cy'iherezo yavuze ibizoshika turabizi neza ku miryango yasanzaye baruko kuva imyaka ibihumbi bibiri n'amajana atanu byari byaravugishijwe ko bazosanzara mu mpande zine z'ibirere mbega murabizi ibyo turabizi mubisanzwe ntituja kutegerezwa kugaruka kuraba no gufata ibyo kuko mfise ikintu kimwe gihambaye cyane nganshaka kubereka imbere y'uko muruha cyane kandi nkananirwa ni murabe turazi nyene ko imiryango yose bijanye ni ibisekuru by'imiryango cyangwa izina mushaka kubiya ikigwa cy'ubutaka cyangwa ubugerere bw'imiryango ntibakiri hamwe baratatanye ahantu hose abayuda bakoraniye muri Yerusalemu ntibazi n'imiryango yabo ntibafise n'ibimenyetso by'imiryango cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose icyo bazi gusa rero nuko ari abayuda byaravugishijwe ko bizobuko mu isi yose rero ibitabo byabo byaraherengeteye ntibabizi uvuga uti upfa mu muryango w'uwe sindawuzi umuryango w'uwe sindawuzi umwe avuga kwa Benyamin umwe ava kuri uyu kandi umwe ava kuri urya ntibazi iyo bava ibitabo byabo byaraherengeteye mu ntambara kandi mu gihe cy'imyaka ibihumbi bibiri n'amajana atanu ikintu cyonyine bazi ni uko ari abayuda nta kindi rero bazi ko basubiye mu gihugu cyabo yamaraba ni murabe naho batazi imiryango yabo ariko Imana irayizi ibyo ndabikunda gusa murazi yarapfa yaranavuze ko hari imishatsi yose iri ku mutwe wawe irawuzi igitigiri ni murabe nta na kimwe atakaza nzomuzura ubugira kandi ku munsi wa nyuma naho batakaje ibimenyetso by'imiryango yabo hanyuma bakaba batakimenya icyo umwe wese ari we kandi namba bari iki cyanke kiriya ntibamenya namba ari abari kwari abo kwa Benyamini cyanke nambara abo kwa Rubeni cyanke Isakari cyanke abo kubaturuka aho baturuka ariko uko bimeze kose Imana irabahamagara nga ubu ni murabe mu byashyiriwe Yohani ndwi dusoma ibi bihumbi cumi na bibiri mu muryango umwe wose w'abatoranijwe kuri abo bose bari bahari hariho ibihumbi cumi na bibiri mu muryango wose watoranijwe kandi bashyirwa neza ngaha mu rutonde yo mana we bariye bari mu rutonde rw'imiryango ya mara ntibakiriyo ubu ariko bazobayo bari mu rutonde rw'imiryango n'abaki bazoba mu rutonde rw'umuryango ese abayuda basanzwe ariko nabo batoranijwe byarihumbi ijana na mirongo ine na bibiri bazoba bari mu rutonde rw'imiryango yo mana we Yesu ukuntu noshatse kubibereka ntitunabyinjiramwo ariko neza na neza uko niko cengero ritegerezwa kuba neza ku rutonde ubu ndashaka ko mwitegerezwa mwitegereza neza cyane kandi musome hamwe nanje mukanya gatoya rero ngaha hari ikintu kinaka nkumbure mutarigera mubona mu muhamagaro w'imiryango nababwiye mukanya musome ibyashyiriwe Yohani ndwi musome hamwe nanje maze mwitegereza iyo miryango mu byashyiriwe Yohani ndwi Dani na Efurayimu Yerusalemu ntibarimo kandi ntibaharugwa hamwe nabo mwarabibonye. Yosefu na Lewi basubiye mu kibanza cyabo mwari mwarabibonye. Dani na Efurayimu ntibari hari. Oya oya mugenza ariko Yosefu na Lewi basubiye mu kibanza cha Dani na Efurayimu.
But Joseph and Levi were substituted in a place of Dan and Ephraim. Why?
Kuki.
The ever
ba imana yibuka ibihe byose yibuka isezerano ryose ry'ijambo ryayo. Yo ndi pfuza kwigisha kuri ibyo murabona imana nta na kimwe yibagira. Naho womenga biruko nkuko yabwiye Mose Isirayeli yari yabaye hari y'imyaka 400 ariko bategerezwa kuduga icyo gihe yabwiye Aburahamu ati kandi urubyaro rwawe ruzoba mu gihugu cy'ikinyamahanga imyaka 400 hanyuma ko azoba kuzayo ukuboko kw'inkomezi. Nuko rero yabwiye Mose ati nibutse isezerano ryanje none namanutse gukora icyo navuze. Imana ntiyibagira imivu moya yo nuko itibagira imihezagira ariko isezerano ryose yatanze irarishitsa. Ngiyi impamvu batarimwo ubunamba witegereza ubu ni musome ndashaka ko musoma hamwe nanje muzingurure mu gusubira mu byagezwe imigice imirongo ibiri ku murongo wa mirongo ihari ya canke igice cy'ibiri n'icyenda bambe hariho impamvu itumiye imiryango itarimwo hariya ikintu cyose gifise impamvu yacu gusubira mu byagezwe gusha dushaka gufata igice cya mirongo ibiri n'icyenda gushubira mu byagezwe ubu imana idufashe cyane kugira ngo dushobore gutahura ubu dushaka gutangurira gusubira mu byagezwe igice cya mirongo ibiri n'icyenda ku murongo wa 16. Ubu nimwumvirize Mose ariko aravuga murazi ko twaba mu gihugu cya Egiputa n'ingene twaciye hagati mu mahanga kandi mwarabonye ibizira bakuwakunda n'ibigirwamana byabo by'ibiti n'amabuye n'ifeza n'izahabu byari muri bo. Umwe wese yatwara akantu kamwe gatoya canke akandi agashusho gatoya kuwera Sisiriya murazi ikintu kinaka nk'icyo murabona gutinya. Rero nimwumvirize muri mwebwe ntihaze hagire ukura umutima kuhoraho imana yacu ngo aje gusaba imana z'ayo mahanga ari umugabo cyangwa umugore cyangwa inzu cyangwa umuryango kugira ngo muri mwebwe hoye kuba umutsi uzana ibamba n'umururazi. Ntihaze hagira uwumva amajambo y'uyu muvumo ngo yihende mu mutima wiwe ati nzoba amahoro hano mpfa uko ngenze.
People say, well, he blesses himself.
Murabona abantu bavuga bati yo ari hezagira. Murabizi bakora umusaraba mutoya cyangwa ikintu kinaka nk'uko bakora ubu murabona cyo kimwe. Murabona kandi murabona ko ari kiranga abapagani murabona ni nk'abapagani. Yihende mu mutima wiwe ati nzoba amahoro ibyo byoba ari ukurandurana ibitotahaye n'ibyumye. Inywa inzoga ibyo nta budasa na bumwe mu gihe ujya mu ishengero umeze neza cyane uhoraho ntazokwemera kumuharira ariko uburake bw'uhoraho n'ivuwe ryiwe bizopfunduka nk'umwotsi kuri uyu muntu. Imivumo yose yanditse kuri iki gitabo ntukure ko ijambo na rimwe kuri icyo cyane wongere ko kuri icyo murabona wimurandurane kandi uhoraho azotsimiza izina ryiwe munsi y'ijuru. Ibyo ni mu gihe azoba ariko hano ku isi murabona munsi y'ijuru uhoraho azomutandukanya n'imiryango yose y'Abisirayeli ngo amuterere ibyago bihwanye n'imivumo yose yo mu isezerano byanditswe muri iki gitabo cy'ibyagezwe. Ku bw'ibyo namba umuntu uwo ari we wese azokorera ikigirwamana cyangwa agatwara ikigirwamana kuri we cyangwa akihetsagira bijyanye n'icyiyumviro cy'ubwenge bwiwe maze agakorera ibigirwamana. Imana yavuze iti umugabo cyangwa canku mugore canku inzu canku umuryango izina ryawe rizohanagurwa neza hagati mu ihanga mbega nivyo mbega uko ukuntu arukuri ugusenga bigirwa mana byakoze ikintu kimwe mu ishengero haraheze imyaka kandi nuno munsi nuko kandi nabonye itegereza ukuntu Antikristo yagerageje gukora ikintu kirwanya ni bangahe batse yuko umurwaniza agereranya agereranya kandi afata uburorero kukubera b'Imana icaha niki n'ikintu kiza cononekaye ikinyoma niki n'ukuri kuvuzwa kutariko ubusambanye niki n'igikorwa kiza gikorwa cemewe gikozwe nabi murabona rero mukugerageza gukora ibi guhanagura izina mwarabonye mu gihe cishengero ko iki gikoko nyene catanga ibishushanyo by'abantu bapfuye n'ibindi cagerageje guhanagura izina ry'umwami Yesu Kristo no gutanga amatazirano nka data umwana na mpemu yera ikintu kimwe hamwe n'urya muvumo inyuma yacu nkuko Dani na Efurayimu bakoze ibyo nyene ku ntwaro y'umwami wo muri Isirayeli y'indyarya umubeshi Yerobowamu bo murabe mu bami ba mbere igice cya 12 ndazi ko turi ibikuri jewi bishiraho itanguriro ry'ibyo dushobora kwisunga ibyo tubona bami ba mbere ndashaka ko tuja ku igice cya 12 umurongo wa 25 gushika ku wa 30 maze Yerobowamu ishekemu mu mugambo w'Abefurayimu abayo hanyuma vayo yubaka ipenuweri maze Yerobowamu yivuganya mu mutima wiwe murabona icyumviro cyo mu mutima wiwe ati erega igihugu kizohava ecisubirira kuba inzu ya Dawidi yatanguye kugira ubwoba murabona kuko abantu bashobora kugenda aba bantu nibakomeza kuduga i Yerusalemu gutangira ibimazi mu ngoro y'Uhoraho imitima yabo izosubira kuri Shebuja Rehobowamu umwami w'Abayuda baheze banyice kandi baje kuri Rehobowamu Rehobowamu umwami w'Abayuda umwami araheza yigira inama acurisha ibishushanyo by'amamasa abiri byiza haba barira abantu ati erega birabagoye kwama muduga i Yerusalemu ehera abangizi Imana zanyu zabakuye mu gihugu cya Egiputa yemwe b'Isirayeli maze kimwe agishinga Beteli kindi Dani icyo kintu gihindukira icyaha kuko bagenda kucikubita imbere bakarinda bashika no kucidani murabibona Efurayimu Beteli na Dani kandi bashinze ibigirwa mana kandi bagiye kubisenga kandi turi ngaha hagati mu gihe cy'ingagi y'imyaka igihumbi hafi Imana iracibuka icyo cyakani nta nubwo baharurwa hariya yemwe ishimwe nyene nk'uko nzi neza yibuka isezerano ryose yibuka ikibi cyose ntacyo mwibuke gusa igihe iyo niyo mpamvu nizera abagenzi namye ngerageza kugumana na rirya jambo ntacyo bitwaye uko ryoba risa n'iridatahuritse murabona rero bo ntibabyiyumviriye icyo gihe ntibabyiyumviriye icyo gihe biyumviriye bati yemwe barabishoboye ni byiza cyane ariko ngaha bari ngaha muri iki gihe cy'ingagi y'imyaka igihumbi kigiye gutangura igihe amazina yabo n'imiryango yabo byahanaguwe muri cyo kuko bakoreye ibigirwamana iby'Imana yavumye mbega ntiyavuze ko yankaba Nikolayiti n'urya Yezebeli bije kure mbega ntiyavuze ko yo kwisha abakobwa ba Yezebeli abicishije urupfu ariko gutandukana kw'ibihe bidashira mu nyonga hiwe ntuvyizigire na gatoya ja kure yavyo rero Imana iribuka murabe ariko mwarabonye hariya yategerezwa guhanagurwa kuki munsi y'ijuru nta kimazi cyako kanya cashobora kumuha mpemu yera kugira ngo abone ibi bintu ariko yarabikoze ibyo ari byo byose mu byinyumviro byo kwikunda kwiwe bwite ariko Ezekiyeli mwirekwa bwiwe mu nganji y'imyaka igihumbi yarababonye ubugira kandi mu rutonde rutunganye Ezekiyeli namba mwashaka kubisoma byandike gusa kandi mushobora kubisoma kugira ngo mucungure umwanya Ezekiyeli 4:8 ku murongo wa mbere gushika 7 mwongere musomo wa 23 gushika 29 Ezekiyeli yabonye umuryango wose nyene neza na neza mu rutonde ni byiza kandi mu byashiriro Yohana 14 naho Yohana yababonye ubugira akandi mu rutonde rw'imijyango ibyo n'ivyo umuryango wose mu mwanya wawo n'igiki cyashitse muri buka yavuze mu minsi yama munsi ya majuru yuko izina ryiwe ryo ahanaguwe mu gitigiri cy'imijyango mu gihe cyose yari munsi ya majuru ntiyosubira kubaho kandi aba 144 baracari nga mu ruhande rw'umuryango n'ibyo ariko murabona bara humishijwe bari hafi bafise ibimazi by'ibimasa n'imbene byonyine murabona ubu murabe yabahanaguye munsi y'ijuru ariko umunyamahanga mu gihe cyamwemu yera yarwanije iby'izina ryawe ryo hanaguwe burundu mu gitabo cy'ubugingo kandi ntimuzoshobora na rimwe kuronka imbabazi haba muri iyi si canke mu isi igiye kuza sibyo reraho niho duhagaze Isirageri munsi y'impeni ntama bari bafise imbi ikibanza mu gihe cyose bari ku isi ngaho imiryango yabo ntiyarimo ntibashobora na rimwe kubamwo ubu byose igihe yabahamagara hariya 144 ntibarimwe ibyo nibyo nta nubwo baharugwamo hariya kandi Yosefu na Lewi bashizwe mu mwanya wa Dani na Efrayim ubu mushobora kububiraba biri hariya nyene imbere yanyu murabona kandi ngiri isezerano ry'Imana rya kera cyane imyaka amaja Nana majani imbere y'ibyo none habaye ikibarejejwe mu mwanya w'igihe cy'imibabareteye ubwo rero namba Imana igiye kweza irya nkumi yari umugore mwiza ariko yari yananiwe gusa kuronka amavuta mwitaragiwe kandi igiye kumweza muri uko guhamwa ishiri iyo miryango hari ya nyene kubera ikintu kimwe kandi kabeza muri uwo mwanya w'igihe cy'imibabaro kuko ni ukwezwa n'urubanza ariko murabona ba inyuma kandi murabe ngaha ngaha 144 bazi nyuma y'ukwezwa kwa Isirayeli kandi ngaha nabo inkumi isinziriye baza bejejwe bambaye imvune zera murabona Yesu ukuntu bitunga Yesu ukuntu ari byiza neza na neza nka Yakobo mu gihe cy'ingorane murabona ba Yakobo mu gihe cy'ingorane yari yakoze n'aba ariko yaciye mu gihe cy'ukwezwa kuko yari yakoreye ikibi mwene wabo Esawu murabona yarabeshe kugira ngo aronke ubusamuragwa bwiwe ariko yaciye mu kwezwa imbere y'uko izina ryiwe rishobora guhinduka riva muri Yakobo rija kuri Isirayeli ariho ikigereranyo cy'itegeko ry'Imana kigereranywa cy'uyu munsi rero turaja kuzingura urubuko murongo w'umunani wa canke umurongo wa mbere niko nashaka kuvuga wigice cy'umunanci byahiciriwe Yohana umunani rimwe andazi ko murusha ariko ubu mugerageze gusa kumviriza mu gihe cy'iminota mikeyi gusa rero kandi Imana yo mu ijuru idufashe n'iryo sengesho ryanje dutegerezwa kwibuka ko agashashara kindwi ari iherezo ry'igihe ry'ibintu byose uko n'ukuri ibintu byanditswe mu gitabo kimatanishijwe udushasharandwi twamatanishijwe ku byerekeye umugambi w'incungu wo kuva imbere y'uko isibaho byose birarangiye ni iherezo ry'isi yirwanira ni iherezo ry'ibidukikije bisambagirika ni iherezo rya byose naho hari iherezo ry'inzamu ni iherezo ry'inzabya ni iherezo ry'isi ni i ndetse ni iherezo ry'igihe igihe kirarangiye Bibiliya ni kwivuga Matayo igice cy'indwi ishaka kuvuga ibyahishuriwe Yohana igice cy'indwi cy'icumi no ku karongo ka mbere gushika ku murongo w'indwi igice kirarangiye umumarayika yavuze ati ntibigitebye igihe ibyo mu minsi yo gushika ku iki kintu gihambaye ibintu byose byaheze muri iki giherezo ryaryaryi ku iherezo ryaka gashashara k'indwi mumenye ni iherezo ry'igihe cy'ishengero ni iherezo rya gashashara kindwi ni iherezo ry'imituragaro ni iherezo ry'inzabya kandi ndetse iherezo ryo kwitegurira kwinjira mu nganji y'imyaka igihumbi ibyo biri mu gashashara kindwi ni nk'iyo barungitse ikigenda joro mu kirere kandi icyo kigenda joro kiraturikira hano hanyuma kikaduga hanyuma kikongera kikaturika gisohora inyenyeri zitanu imwe muri izo nyenyeri iraturika hanyuma igasohora inyenyeri zitanu kandi rero imwe muri izi nyenyeri igaturika igasohora inyenyeri zitanu murabona ikazima ni iki agashashara kindwi gaheraheza gusa igihe cy'isi gaheraheza igihe cy'iki gaheraheza igihe cya kiriya gaheraheza igihe cy'iki gaheraheza igihe ibintu byose biherahera neza na neza kuri ako gashashara kindwi ubu mbega azobigenza ate ibyo nibyo tutazi sibyo ntabyo tuzi n'indi gihe Echebi bintu byose mu kwinjira mu nganda y'imyaka igihumbi mumenye kugurura kagashashara cyari igihambaye cyane kuko karahagaritse juru mwijuru habaye agacerere nk'igihimba cy'isaha rero ni gihambaye sibyo mwijuru habaye agacerere nta kintu cyakakaza mu kiringo cy'igihimba cy'isaha rero igihimba cy'isaha gishobora kuba atari kirekire iyo mufise igihe cyiza ariko iyo wanena wene na hagati y'urupfu n'ubugingo bisa n'inganji y'imyaka igihumbi cyari gihambaye rwose Yesu ntiyigeze abivuga ko nta n'umwe muri bo Yohana ntiyashoboye ndetse kuvyandika oya yari yabujijwe kuvyandika hano murabona hari gusa ntiyabyanditse ariko habaye agacerere abatama 24 bahagarara imbere y'Imana harya bariko baravuga inanga barahagaritse kuvuza inanga abamarayika barahagaritse indirimbo zabo mwijuru mwiyumvire abakerubi bera babaserafa bo Yesaya yabonye mu rusengero na 12 canke amababa 63 abiri mu kwifuka mu maso n'ababiri yo mu kwifuka ibirenge n'abiri yo kuguruka kandi munsi mwijoro hariye bari imbere y'Imana baririmba uduherewe weru n'umwami Imana mushobora byose kandi ndetse igihe binjira canke bashika mu rusengero inkingi z'urusengero zaranyiganyijwe kubwo ukuba ngaho kwabo
lying in the presence of God singing holy they shut up
kandi abo bafarisayo bera barahoze abamarayika barahagaritse kuririmba abagurukira imbere y'Imana baririmba batuweruwera barahoze ntamu marayika yaririmba nta mashimwe nta gikogwa cyo kuri ya rutari oya nta na kimwe haragacerere habaye agacerere kurupfu mwijuru mu gihe kingana n'igihemba cy'isaha ingabo zose zo mwijuru zari zihoze muri iki gihemba cy'isaha igihe iri banga ry'agashashara kindwi k'igitabo cy'incungu kugururwa mu byiyumvire ko ariko kwaruguruwe n'umwagazi w'intama w'Imana kugurura muzi n'inkuru nizeye ko byabatangaje ntibari babizi byashitse giturumbuka barahagaze gusa kubera iki mbega niki rero nta n'umwe muri twebwe abizi ariko ngiye kubabwira mu guhishurirwa kwanje kuri ibyo kandi ubu sinkunda kuba umushikuzi namba ndiwe biba ntabizi murabona ndi sinkunze kujanwa mu bintu biteshe umutwe nka bene ivyo bitewe no kwangaza ivyiyumviro naravuze ibintu bimwe bishobora kuba bisa n'ibidasanzwe ku bantu bamwe ariko igihe Imana ije kubishingikira no kubyemeza no kuvuga ko ari ukuri rero ibyo ni ijambo ry'Imana murabona muri ubwo buryo bushigi bishobora kusa n'ibidasanzwe murabona kandi ubu neza na neza nk'uko mpagaza havugirwa ubutumwa iri joro nararonse uguhishurirwa kwabihishuye ni mu buryo butatu nzobabwira ndabifashishwemo n'Imana umuzingo wacu kandi rero mureka turabe ibyo ubwa mbere nk'uko uguhishurwa mu gutangura icyo nshaka kubabwira icyo ari cyo igishika nuko iyo mituragarondwe yumvikanishije amajwi yayo kandi yabujijwe kwandikwa iryo ni ryo banga riri inyuma y'iyo mituragarondwe yaturagaye ikurikirana ubu gute reka tubyerekane kubera iki nibanga atanu mwazi byaryo Yohana yarabujijwe kuryandika ko ndetse no kwandika ikimenyetso cyaryo kubera iki nico gitumata atacho korwa mwijuru cyashobora guhishura iryo banga murabibona ubu namba ari ikintu gihambaye rwose gitegerezwa kubamwo kuko gitegerezwa gushika ariko igihe imituragarondwi ubu mwitegereza igihe abamarayika ndwi baje kuvuza inzamba zabo harabaye umuturagaro igihe Isirayeli yakoranya harabaye inzamba aho atagihe kizoba gisigaye inzamba ya nyuma umuturagaro umwe ariko igihe ngaha hari imituragaro ikurikirana umwe inyuma y'uwundi rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu indwi cyagi haruro gitunganye imituragaro ndwi ikurikirana yarasiranye atarigira gusa rimwe kabiri gatatu
Heavens couldn't write that.
Akane gatanu gatandatu indwi ikurikirana hanyuma majuru ntiyashobora kwandika ibyo amajuru ntashobora kumenya kubijanye n'ibyo nta kindi kintu na kimwe kuko nta kintu na kimwe wo jako wari umwanya wo kuruhuka wari umwanya uhambaye cyane gushikaho byagizwe akabanga kuba marayika ubukuki namba satani yo bifata yokono na cyane hariho ikintu kimwe atazi ubu arashobora gusigura ikintu cyose ashaka gusigura no kwigana impano yose nizere ko muriko muriga ariko ntashobora kumenya ibi mbere ntibyanditswe nibanga ryuzuye abamarayika ikintu cyose cyaranumye namba bari kunyiganga narimwe byari gukura ikintu kinaka rero barunamye gusa bareka kuvuza inanga byose byarahagaze indwi igiharuro cy'imana gitunganye indwi igikurikira gusa imwe inyuma y'iyindi imituragaro ndwi yaturagariye bimwe nk'uwoba ariko araharura ibintu asemerera mwitegereze icyo gihe Yohana yatanguye kuvyandika yavuze ati ibyo ntuvyandike Yesu ntiyigeze abivuga Yohana ntiyari kwandika iby'abamarayika nta kintu na kimwe bazi kuri ibyo niki n'ikintu Yesu yavuze yuko mbere n'abamarayika bo mu ijuru batazi ntibazi ikintu na kimwe kuri icyo murabona nawe nyene niyari akizi yavuze ati Imana yonyine niyo ibizi ariko yaratubwiye igihe dutanguye kumva bino bimenyetso bizi ubu muriko muja ahantu hanaka ni byiza mwitegereze dutangura kubona bino bimenyetso biza murabona nimba satani yari gufata ibi namba mushaka ikintu kinaka kibe ubu mutegerezwa kwizere jambo ryanje namba ndiko ndategura gukora ikintu kinaka ndazi neza kurusha kubwira uwari we wese ibijanye nacyo si kuvuga ko uwo muntu yobi vuga ariko satani yovyumva murabona ntashobora kubikura mu mutima wanje igihe cyose imana yavyugaje mpemu yera rero ibyo ni hagati y'imana na jewe murabona ntazi ikintu na kimwe gushika mubivuge aho rero arabyumva kandi nagerageje kubwira abantu ko nzokora ikintu kinaka hanyuma muri abo mu rwanizi acagagure igurutumu yose ashobora gushikaho murabona arwanya kuri icyo ariko namba afise uguhishurwa kuvuye ku mana kandi gusa simvuga ikintu na kimwe kuri ibi rero biratandukanye mwibuke satani azogerageza kwigana ikintu cyose ishengero ritsiko rizokora yaragerageje kubikora turabibona muri antikristo ariko iki ni ikintu kimwe adashobora kwigana ntazoba kwigana kuri ibi murabona kuko nta byazi nta buryo afise bwo akumenya ibyo ni ugukwegwa kwa gatatu nta kintu azi namba kuri ibyo murabona ntabitahura ariko hariho ibanga riri imbere muri byo icubahiro n'icimana mwijuru sino kwigera niyumvira ko nyene ubuzima bwanje bwose ibyo nabonye ubusinzi ico ndazi gikurikira nga ariko ibyo sindabizi hamwe n'ukuntu no bisigura si ntibizoba birebire nanditse ngaha igihe byabaye namba mushobora kubona ngaha hagarika ntuje kure cyane gusumba ibi ngaha sintegerezwa kuba umushikuzi ndiko ndavuga gusa ukuri ariko mwibuke cya kirato gito kirya nagerageje ibihe byose gusigura ukuntu ubugingo bwasa n'ikintu ukuna kuriya n'agatimanama n'ibintu byose nk'ibyo ibyo byagize gusa umugwi munini yawabiganye nyuma y'ibyo ukuntu bategerezwa gufata ikiganza no gufata abantu no kugira kujugumira z'umuntu wese yari afize ukujugumira mu biganza byiwe ariko muribuka igihe yanjanye hariya hejuru hanyuma avuga ati uko ni kwagukwegwa kwa gatatu kandi nta muntu azokumenya muribuka ibyo ukwerekwa ntikwigera kunanirwa n'ukuri gukwiye Ubu murabe mwibuke rya yerekwa rya wa murwi Charles jewe ngibi ikintu kanaka kiriko kiraba nababwiye inondwi yuko mwebwe byose byari hadya hirya no hino yanya ariko sinzi ko mwabitahuye mwibuka rya mugwi wigerekwa rya bamarayika igihe nava ngaha nja Arizona muribuka ni gihe kibagenzi Muribuka ibyo murabe hari hugutu ragara guhambaye ko muturaga rumwe abamarayika ndwi bagaragaye ivyo nivyo abamarayika ndwi baragaragaye mbona umwagazi w'intama igihame n'agashashara kambere numva kimwe muri bya binyabugingo kivuga nk'ijwi ry'ingu kiti ngwino murabe umuturaga rumwe ubutumwa ndwi bwa matanijwe kandi budashobora guhishurwa gushika umunsi wa nyuma w'iki gihe murabo nico cyatse kuvuga Ubu mwabonye igice gitangaje inondwi ivyo nivyo ivyo nivyo ivyo niko vyari ntivyari kiremwa muntu umuntu yari abamarayika buhoraho murabe hariho ibyabona bitatu byicaye ngaha hindwi ziheze inyuma gatoya y'indwi iheze nari indi hariya hejuru hariya inyuma mu misozi hafi ya Mexique hamwe na bene data babiri bicaye ngaha nariko ndakura ivyatsi canke ibifashi kuguru kw'ipantaro yanje hanyuma haba guturikako hafi kwasa hafi nk'ukunyiganyije umusozi Ubu kuno kuri sinigeze mbwira bene data ariko babonye ubudasa kandi yambwiye ati rero witegure jiburasira zuba ngiyi nsobanuro yaryagerekwa murabona ubu kugira mumenye mwene data Sotuman ntiyatahuye ivyabaye hanyuma twariko turagerageza kubikumura kubikumururamwo hanyuma yavuze ati ubu rino joro kubwi ikimenyetso kuri mwebwe ntaza kubikora mutegerezwa kwishi kanira Imana ubwanyu kino gihe kubwo kugenderwa n'abamarayika hanyuma numvise igihindutse muri jewe muravyibuka kandi nari mu burengera abamarayika baja mu buseruko kandi mu gihe baza nadugijwe naduganywe nabo muravyibuka nja mu buseruko kandi mwene data Fred ari ngahiri joro nicabona na mwene data Normane mu gihe twagenda sanuyi nginzurya mugabo ngo asigare kugira ngo afate igi koko ciwe sivyo mwene data Sotoman ego ari hariya hagaze hariya naramwinginze ariko yamara yavuze ati ntabyazokora sinigeze mvuga ikintu na kimwe narabandanije ikintu kinaka cicaye iruhande y'ihema umunsi uribuka mwene data Sotman kandi jewe igihe nabwira ibintu kanaka yuko nagushize hamwe na mwene data Norma mwene data Norma ari hehe hari inyuma nabashize munsi y'indahiro yuko batovuga icyo biko kiraba ivyo nivyo urabona narazungurutse maze nja kure ya rirya hema gutya ivyo nivyo kuko ibi vyari ibineza na neza vyari ibikandi nziko ntoshobora kubivuga gushika bibaye kugira ngo ndabe namba abantu bo bitahura kandi mwarabibonye urya mumarayika umwe navuze nti hari yahari umumarayika adasanzwe yaraba cane jewe gusumba abandi bose muravyibuka bari mu mugwi batatu ku ruhande rumwe n'uwundi hejuru kandi umwe yari iruhande yanje neza uharuye kuva ibubamfu ujaye iburyo yaba yoba yari umumarayika w'indwi yarakayangana cane yasigura ikintu gihambaye gusumba abo bandi bose muravyizera navuze nti yavyimvya igikiriza gutya kandi yagurukagana mu burengero muravyibuka gutya navuze nti barantwaye bandugana mu kirere muribuka ivyo nguyu ubufisa gashashara kindi kintu nibajije ubuzima bwanje bwose amen utwo tundi dushashara dufise insiguro nini yakuri jewe atanke kariko yo ntimuzi akamo akakarimwe mu buzima narasenze narariririye imana nanana inyuma yakirya gikorane chifoenix abari kumwe nanje bose hari ya barabizi nagumye mu misozi gitondo kimwe narabyutse maze nja hejuru muma mumanga sabino muri iyo misozi minini ya miremire yabo maguri tsekani natuze hari ya kani hara kagira gatoye ku mpera y'ibarabara riduga ku misozi remone n'urugendo rw'imetero 48 hafi nk'imetero 9 yubu yurubura hari ya hejuru rero natuko musozi akare cyane mu gaturuturu natukira muri ako kayira gatoya ibitandara bita mbagara hantu hose numvise ndongowe guhindukira muri uru ruhande kandi narazungurutse kandi ndatuka mu bitandara binini yabisadutse yo mana we imetero 30 uduga kandi narapfukamye muri ivyo bitandara nashize hasi y'ibibiliya kandi nashize hasi iki gitaba kagakaye navuze nti mwami mana mbegiri yerekwa risobanura iki nanandi navuze nti mwami mbega bivuga kwa nugupfa kwanje muri ibukana rababwiye ibyiyumviro ko bitegerezwa kuba bivuga urupfu rwanje kuko bihenduka inaka cyaraturitse gushikaho cyanyiganyije rwose muravyibuka nibangahe babizi bavyiyumvutse yee mwatankeka murabona mwese kandi niyumvira ko byoshobora kuba bivuga urupfu rwanje hanyuma rero mucumba navuze nti mbega 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 byari bikiga mwami mbega mbega bisigura iki mbega bisigura ko ngiye gupfa namba arivyo ni byiza cyane sinzobibwira umuryango wanje undeke gusa ngende urabona namba igikorwa gitegerezwa gukorwa kirangiye kandi navutse rero byari biki ariko yarungitse ica bona muravyibuka ndabibabwira yuko biri bitari byo kwari kubandanya kw'igikorwa cyanje yo murabitahura murabona kandi nicaye hejuru mu manga sabino kandi data wo mwijuru arabizi neza nkuko ari ukuri mubibona bishika bo bamarayika baramanutse kandi baremeje ko buri butumwa arico kimwe rero murazi namba ibi biva ku mana cyangwa ibitava ku mana mwarabibwiwe bitaraba mwiyerekwa zina ashobora kubibabwira imbere yuko ibikorane bihera kuko nari nabibujijwe mu manga sabino ndi hariya kirya gitondo nari natugije ibiganza kano mu umuyaga wari wakoroye hasi nkofero yanje ishaje yirabura igihe nari mpagaze hariya natugije ibiganza senga navugana mwami mana ibi bisigura iki sinshobora kubita hura mwami ntegerezwa gukora iki namba ari igihe cyari cyo gutaha muhira reka nduge hariya ni aho bazote kwigera abantu urasishaka ako hagira umuntu n'umwarira ni nagenda ndashaka ko sako umuryango wiyumvira ko nafashe gusa urugendo kandi ntibazontorwa umbisha hantu hanaka nambagiye kugenda ye reka ngende nkumbure Joseph azobona bibiliya yanjiri ngaho umunsi umwe kandi umureka yikoreshe nambagiye reka ngende mwami kandi nari natugije ibiganza rero ako kanyanye n'ikintu kinaka cha kubisa ikiganza cyanze sindabizi sinshobora kuvuga mbega narasinziriye sindabizi cyane naracanye sindabizi mbega ryari yerekwa sinshobora kubabwira ikintu cyonyine nshobora kuvuga cyo nico ni byari neza na neza cyo kimwe nabo bamarayika kandi cyakubisa ikiganza cyanje rero nararavye kandi yari inkota kandi yari ifise kirimba cyuto buyenge nziza cyane kandi yari ifise urwubati ruzizungurutse gwiza habu ubugi bwasa n'ikintu kimwe kimeze nka ekiroso puraso kandi cyanje nk'ifeza gusa yara sayangana cyane kandi yari ikarije isongoye nk'iryubi yo mana we kandi niyumviriye ntese ukuntu ari nziza ariko navuze nti yo namye ntinyi ibyo bintu inkota niyumviriye nti mbega ico nzogikoresha iki kandi muri uwo mwanyanye n'ijwi ryarasamiranye aho hantu ibitandara bya rabi nyiganyije ryavuze riti ni inkota y'umwami kandi rero naciye mva muri ibyo inkota y'umwami rero iyo rivuga riti inkota y'umwami asanzwe ariko ryavuze riti inkota y'umwami kandi hari umwami umwe wenyine rero uwo ni imana kandi ifise inkota imwe iyo ni jambo ryayo nibyo ryasimbesheje kubw'ibyo mvuga ukuri ku mana mpagaze ngaha mbere ya rukari yayo ni jambo ryayo ryera rinda ni jambo amina yo mbega umunsi tubayemo mbega ikintu gihambaye murabona ikinyegezwa nibanga aka gatatu ndi hariye igihe amen
what a day we're living in what a great thing see the mystery and secret the third sent in there
Ndi hari yigihe ibi byandeka ikintu kinakataje kuri jewe maze ekivuga kiti ntutinye rero sinumvise ijwi cavugiye nko muri jewe ntegerezwa kuba kubabwira ukuri gusa neza na neza ibyashyitse ikintu kinakacara akubise maze kivuga kiti ntutinye uku ni kurya gukwegwa kwa gatatu ugukwegwa kwa gatatu murakwibuka yavuze ati waragiziye abigana benshi kuri ivyo ibi wagerageje gusigura ariko ati ntunagerageze ibi muravyibuka nibangahe bibuka iryo yerekwa yemwe n'ahantu hose bavyarafashwe kwibande n'ahantu hose ivyo bavyabaye haraheze nk'imyaka itandatu imyaka indwi haraheze imyaka indwi bibaye yavuze ati ntugerageze gusigura ibyo yavuze ati uku ni ugukwegwa kwa gatatu ariko nzogusanga hariya ibyo nibyo yavuze ati ntugerageze nari mpagaze mpafise akarato k'umwana mutoye igihe yavugana nanjye yavuze ati ubukora ugukwegwa kwawe kwa mbere kandi niwabikora ifi zizirukira kucambu yavuze ati hanyuma uraba ugukwegwa kwa kabiri ati kuko bizoba ari udufi dutoya gusa maze avuga ati hanyuma ugukwegwa kwa gatatu kuzozifata kandi abo bakozi b'imana bose bari bankikuje bavuga bati mwene data Branham turazi yuko ushobora kubikora haleluya mwene data Branham aho niho namafatigwa hamwe n'umugwi wabavuga butumwa murabona ndakunda abantu bashaka ko musigura ikintu cyose iki na kiriya nuko ndavuga yemwe mvugu nti sinzi navuze nti ntatahura iby'ukuroba ubu nti ubu ikintu cya mbere mukora uko niko mubigenza mubonye ifi zose hirya no hino mutegerezwa gukwega icambo rero ubwo neza na neza nibwo buryo bwo kuroba kandi ibyo byose navuze kukwega icambo rero murabona igihe nakwega icambu bwa mbere rero ifi zica zigenda zikurikira ariko twari dutoya kandi ni nk'izo nyene bariko barafata ubwo ibyo rero navuze nti rero murajya kuraja murajya gushira nuko ndagikwega ku nkombe kandi naronse ifi ariko wamenga n'urukoba ruri ku cambu byari gusa kari gatoyi cyane kandi rero nari mpagaze hariya maze ikintu kinaka kiravuga nakubwiye ngo ntukore ivyo natanguye kurira umugozi wose wari unzingiriye ko nk'uku kandi nari mfise nari mpagaze hariya ndiko ndarira nunamitse umutwe nka kuriya navuze ni imana yo na mparira ndindi ndumuntu w'igipfu mwami mparira kandi nari mfise uyu mugozi kandi byico byari iko nico nari mfise mu minu kara karato k'umwana mutoyi kare hankuku kandi nari mfise urya mugozi wari ufise ubunini bungana hafi nk'urutoke rwanje hafi nk'isantimetero imwe nk'uko kandi aho gucika utugozi muri iki kirato ahangana hafi na hari hatoye kurusha imirimetero imwe n'inusu nkumbure aho bacisha utugozi kandi nariko ngerageza kwinjiza utugozi muri ako karato gatoye nkoresheje uwo mugozi munini ya cyane w'isantimetero zibiri n'igice ijwi riraza rivuga riti ntushobora kwigisha inzoya z'abapentekoti ibintu by'insigabwenge ryavuze riti rero bihoze mazaho nyina aranjana yaranjanye maza nshira hejuru cyane ahariho habera igikorane wamengane ihema cyangwa urusengero ry'ubwoko bunaka maze ndaraba kandi hari hagasanduku gatoye nk'uko ahantu hatoya ku ruhande kandi nabona yuko uwo muco wari kuravugana n'umuntu munaka hejuru yanjye urya muco mubona w'ifoto wagiye uzunguruka wegera hirya yanjye nka kuriya maze uja hejuru yari rya hema maze uvuga uti nzohurira nawe hariya ni ukuvuga uti kuzoba ari ugukwegwa kwa gatatu kandi ntuzukubwira umuntu n'umwe kandi mu manga ya Sabino yavuze ati uku ni ugukwegwa kwa gatatu kandi hariho ibintu bitatu bihambaye bijyana nako kandi kimwe cyahishugwa uyu munsi cyane ejo hahise ikindi kimwe gihishugwa uyu munsi kandi hari ikindi kimwe ntashobora gusobanura kuko kiri mu rurimi rutazi ariko ruwo nahagaze hariya nyene kandi narakibonye neza imbere yanjye kandi uku ni gukwegwa kwa gatatu kuriko kuraza kandi mwe muyera w'imana yo mana we nicyo gituma habaye agacerere mu ijuru Rero vyiza no hagarikira hanyene murabona jewe gusa jewe gusa numva mpagaritswe ngo singira ikindi ndabivuga ko murabona kubyivyo mwibuke gusa gashashara kindwe igituma katamenwe murabona igituma atagihishuye nta numwe yotegerejwe kumenya ivyako kandi nshaka yuko mumenye yuko imbere yuko namenye ijambo na rimwe bivyerekeye iryo yerekwa ryaje haraciye imyaka muravyibuka none ngaka neza nkakurya utundi twari kinjira neza nyene mu ijambo neza na neza ho kare kandi Imana irazo umutima wanjye sinigeze nari mwe niyumvira ikintu nk'ibyo kandi byari iby'igihe kigeze kure kurusha uko tuvyiyumvira yo mana we ibyo vyerekana yuko bivuye ku Mana kuko murabona vyinjiramo namwe n'amasezerano y'Imana yo kwiherezo ry'ubutumwa mwitegereze mwitegereze ubwo ubutumwa bw'igihe kihereza akagashashara nyuma ya byose yahishuye twa dushashara dutandatu twose ariko nta na kimwe avuga ku kindwi akanda agashashara kigiye kihereza igihe agatanguye akazoba ari ibanga rwose neza na neza bijanye na Bibiliya imbere yo kukamenya kandi mwibuke ivyashuriye Yohana 11 kugeza ndwi igice c'icumi rimwe kugeza ndwi kwiherezo ry'ubutumwa bw'umumarayika w'indwi amabanga yose yima azomenyekana turi mu gihe cy'iherezo ukumenwa kw'agashashara kindwi rero nabimenye gute wa munsi kubuyingu heze haraciye indwi imwe uyu munsi igihe nariko ndigisha kuri wicishe bugufi wibuka Imana ikorera mu bintu bitoye sinabona neza icyo byavuga mu by'ukuri none ubu ndabibona biri mu buryo byicishije bugufi cyane wo kwiyumvira yuko ikintu nk'icyo cyo hishuriwe Vatikano cyane ariko biza nka kurya nyene kwa Yohana Umubatizi biza nka kurya kwivuka ry'umwami wacu iraro imani habye cubahiro kubyivyo mfashe igihe kikiregereje amen turi ngaha yo mana we none murabibona ukuri kwiyerekwa ry'imana bamarayika indwi banzanye bankuye mu burengero bari bavuye mu burengero bagaruka mu buseruko banzana nga kubw'ubu butumwa iri joro yo mana we iri jwi ry'urya muturaga ruhambaye n'ubutumwa bwazanwe ngaha byarahishuwe yuko ibyo kandi byemejwe yuko byari bivuye ku Mana mwiyumvira gusa ubu sinarinzi utudushashara kandi twahishuwe muri iyi ndwi hari umuntu n'umwe yavyiyumviriye koko abo bamarayika indwi bari ibi bari bwa butumwa bwari bugiye kuza abo bamarayika bangarukana ngaha kubw'ibyo murabona mwibuka intumwa y'indwi yari intumwa indwi zari uwo nabona cyane umumarayika w'indwi yasa n'uwundukira abandi bose rero murabona bari bahagaze nk'uku rero dushaka gusa ko mwitegereza kandi nari mpagaze nga kandi nariko ndaraba bariya bandi murabona umwe mu umugwi wa mbere w'inyoni ntoye amababa ya bitaguye murazibuka kandi zose zagurutse zerekeza mu buseruko kandi umugwi wa kabiri zari inyoni zimurika kurusha nini ya kurusha zasa n'inuma n'amababa asongoye zagurutse zerekeza mu buseruko gukwegwa kwa mbere ugukwegwa kwa kabiri hanyuma bakurikira bari abamarayika kandi nk'uko nari mpagaza aho nyene maze haba guturika kandi nariko ndaba nerekeza ahajya mu buseruko maze baraza banterura aho nyene hariya nataye ubwenge kandi umwe muri bo baje yari umwe yasa n'ubudasanzwe na gato kuri jewe yari umwe yarwanje yari bubamfu aho ninjiriye muri uwo mugwi ariko haruye kuva ububamfu gushika iburyo yoba yari umumarayika w'indwi murabona kuva ku ruhande rumwe uja ku rundi ubu mwibuka intumwa indwi mbega muribuka piramide y'igitandara cera mu nzozi za Junior Jackson nabasobanuriye murabona mumenye mwijoraho nagenda kandi jewe hari habaye inzozi zitandatu kandi imwe yose murizo yerekane ikintu kimwe nyene Hanyu mukwere kwa kuraza kandi akundungi kamuburaru korero jinyo yari kwararabi gihe mumenye rabi ngene bitunganye ubu ndiko ndiko nizigira kandi nizera ko mwebwe bantu mutahura ko ndiko ndagerageza gushira ubu buntu kuri Yesu Kristo we ibintu byose bituruka ko kandi impamvu yonyene mutigeze munyumva mvuga nkuko mbere mu butima bwanje ari uko iyi saha yegereje murabona murabona mumenye rero kubimeza kubibemeza kugira bishobore kwinjira ndiko nitegura kubasiga ubugira kandi sinzi iyo nzoja ntegerezwa kuvuga ubutumwa bwiza handi hantu ariko bibyo murashobora kuvuga muti narumvise ubwo bwoko bwose bwo bushikuzi sinzi ibyo ari byo sinshobora gucira urubanza umuntu wari we wese gusa ntegerezwa gusubiza Imana kuvyo kukuku bwanje nyine ariko hari gihe na kimwe nigeze ndababwira ikintu icyo ari cyo cyose mu izina ry'umwami kitabaye cyo muri iyi myaka yose nta muntu n'umwe wundi ashobora kuvuga gutyo kuko na ntaryo nababwira ikintu gusa uko we yakimbwiye ubureka gusa ndabereke ko ibi ari neza na neza ukuri kandi ndabyemeze ubu mwibuke asangwa hari uwamwemu cyane uwo mvugisha je wuhoraho nzomwihishurira mwiyerekwa mvuganire nawe mu nzozi gusobanura inzozi nico Yosefu yarashobora gusobanura inzozi n'ukuvugano no kwerekwa ibyo n'ukuri ubu mwenye bibyo rero igihe ntivyashikaje niyo yarahagaze mu muri mahari piramide nini kuri wo nkuko kandi hari kintu cyanditswe ku bitandara rero nariko ndagi ndahishurira abantu ibintu ivyo vyegaje niyo nk'umwaka imbere yuko biba kandi mumenye ikintu gikurikira ubu nafashe ikintu kimeze nk'icuma hanyuma ndayica imbere rwa rutare rwera ta kintu na kimwe cyanditswe ko kandi muri ico gihe natanguye kuja mu burengero kandi narababwiye bose senavutse nimuje mu burengero mugumaho kandi muraba iri bigushika ngarutse naragiye mu burengero ubwo kubwo guturika naragarutse mu buseruko na mpemu yera sobanurira ijambo ritanditswe ubu nambi ibyo atari neza na neza Imana mushobora byose nshaka ko mumenye ibyo ari byo kubera iki ngerageza kubabwira ibyo bagenzi ni kubera ko turi mu gihe cy'iherezo rero nambi ibi byahuza neza n'ijambo rero niri rirahuza neza na neza n'ijambo turi hano turi kwiherezo bagenzi vuba igihe cyahetse amamiliyoni azotakaza ubuzima bwabo amamiliyoni azoba abizeye ubuko bakijijwe bazoharurwa nk'indyarya z'inkoho mu gihe cy'ibisasu ruhonyanganda tubaye mu gihe cya nyuma kubwo buntu bw'Imana mushobora byose kubw'imfashanyo yiwe kubuntu bwiwe kugira barindira n'igishiku kugaragara kwa vuba kwa Kristo mu gihe kingana gute mwene Data Branham nkumbure mu myaka 20 nkumbure mu myaka 50 nkumbure mu myaka ijana sindabizi kandi nkumbure muri iki gitondo kandi nkumbure muri iri joro sindabizi kandi abavuga ko babizi barabesha murabona ntavyo bazi Imana yonyene niyibizi rero mwitegereze mvuga ukuri Mana mvuga ukuri kwivyo nabihishuriwe mu buryo bwa mpemu ndabihishurirwa na mpemu yera kandi kimwe muri cyo muri ibyo ha menyekanye ikibanza cyacu muri Bibiliya rero ico iri banga rihambaye risigure riri munsi yaka gashashara sindabizi sindabizi sinashoboye kurisobanukirwa sinashosobanukiwe sinashoboye kukivuga gusico gucagusico casigura ariko ndazi yari iyo mituragaro ndwi yaturagaye ikurikirana yaturagaye gusa incuro ndwi kandi yahishuye ikindi kintu nabonye rero igihe nabona ibyo nararondeye insobanuro byaranyarutse rwose sinashoboye kubisobanukirwa neza na neza uko nukuri murabona igihe kiragera neza kuri ibyo ariko turiko twinjira muri ugo rukurikirane murabona biri hafi rero ikintu mwokora n'ukwibuka yuko navuganye namwe nimwitegure kuko ntimuzi igihe kintu kinaka kishobora gushikira
Be prepared.
Ubu gihe kibi bizoba mkwibandi caricho ivyo birashobora gushika kure yanje bagenzi banje bihumbi 10 kuko bagiye kuvuga ngo kuko mwene data Branham ariko aragerageza kwishira imbere ubwiwe kandi yagira umuntu yigira umukozi cyangwa umuhanuzi cyangwa ikintu kinaka imbere y'Imana reka ndababwire bene data ivyo nikosa ndiko ndababwira gusa ivyo nabonye kandi nabwiwe kandi umu mukora ico cyose mushaka gukora sinzi ubugiye ku igihe gushika ikigiye gushika sindabizi nzi gusa ko iyo mituragaro ndwi yagumiki ryo banga amajuru yaratekereje mwese murabi tahura birashoboka kuba ari gihe ahubwo umuntu ahambaye turindiriye kwashika ku rubuga ashobora kugaragara nkumbure nkumbure iki gikorwa cy'Imana nagerageje gusubiza abantu ku ijambo cyasishizeho urufatiro kandi nambari uko nzobasiga burundu ntidushobora kuba hano turi babiri mu mwanya umwe murabona nambari uko azoja hejuru nje hasi sindabizi ariko Imana yampaye amahirwe yo kuraba no kubona icarico murabona kubona bihishurwa kenshi rero uko n'ukuri kandi ndazi neza ko mwamenye ibintu byabaye iriyinga ndazi neza ko mwamenye ko umwana mutoya wa Korinzi yararambaraye hariya ari ku mfiro iri joro riheruka umukobwa mutoya yari afise kanseri yo mu maraso ubwami bw'Imana buraje ihinduka rirabandanya rwose riva mu bibiri ja mu byiza nk'uko byabaye rero ibyo ntibitegerezwa kunyoha abantu kuva mu gutsindanishirizwa ukaja mu kwezwa no mu mubatizo wa mpemu yera kandi rero hano hano murabona ntiuregereje gusa Imana igihe cyose ntimushobora kubona mwebwe abavuga butumwa b'abamethodiste ko butumwa bwanyu gukwezwa bwari burenge burengeye ibyariteri yari yigishije mwebwe abapentekote ntimushobora kubona ko ubutumwa bwanyu bwo mubatizo buri hejuru y'ibyo abamethodiste bigishije murazi icyo nshaka kuvuga ayo batwarabonye ibintu byinshi byasohotse nibyo kandi namba hariho umuntu azira ikibi n'abantu bavuga ikintu kinaka mubisanzwe ari umubeshi kandi atari ukuri ndabyanka ariko ndakunda ukuri kutanyiganyiga ntacyo bitwaye ukungana gute gushobora guhungabanya uru ruhande cyangwa rurya ruhande kandi namba atabikoze muri iyi minsi ya vuba rero iyerekwa ryanjye ntiryari ryo ubu murabonaho mpejeje kwishyira jewe nyene mbega bizoba ryari mwene data Branham sinshobora kubibabwira sindabizi ariko muri iyi minsi namba tudasubiye kubonana muri iyi si tugiye kubonanira hakurya kuko ku ntebe y'urubanza ya Kristo kandi muzobona yuko muri kirya cumbu guhishura akwaza kuvuye ku Mana neza nk'uko ibindi byose byaza yuko ibyo rimwe mu mabanga ya karya gashasha ari impamvu katahishuwe yari imituragaro ndwi yumvikanishije amajwi yayo kandi ngibyo ku buryo butunganye kuko nta na kimwe kizi icarico kuriko nta nubwo byanditswe rero turi mu gihe cy'iherezo niho turi ndashima Imana ku bw'ijambo ryayo ndayishimira kubera Yesu Kristo kuko iyo itamurungika ku bw'impongano y'ibyaha byacu twobaye twese turi mu ishayo y'ibyaha atazizigira ariko ku bw'ubuntu bw'iwe amaraso yiwe yoza icacoze nta kama kirange mu ndobo y'umutu ukuri ryo co ico ryose ni wosubira na rimwe kubona irangi iyo ibyaha byacu byatuwe bishirwa ku maraso ya Yesu Kristo ntibizosubira kumenywa ubugira kandi Imana iravyibagira nti vyigeze binakorwa kandi mu gihe kirya ikimaze kiri hariya ku bw'impongano ku bwacu rero biba birangiye n'ibyo murabona ntitukiri abanyabyaha turaba Kristo ku bw'ubuntu bw'Imana mwibuke muri twebwe ubwacu twobaye nkumbure nyene babi nk'uko twigeze kuba ariko murabona ubuntu bw'Imana bwarase rutse se kuri twebwe kandi ubwo nibwo bwatugiza abo turi buno uno munsi bene data n'abashiki bacu baba Kristo iri ryabaye iringa ry'igitangaza kuri jewe ndarushe ubwenge bwanje burarushe kuko nanana nakoze uko noshoboye kuri buri muntu munsi ikintu kinaka kidasanzwe caraba naratangara ninjira mu cyumba nkoreramo kandi ndi hari y'iminota mike rero nabona ikintu kinaka cyotuma mpindura ivyiyumvira ubwo nyene kandi rwose kandi ngaha ninjira hari amaze ngafata ivyo nanditse ngafata ibitabo by'umuhinga Smith Uriate Smith kandi yo abanditsi bose n'ikintu cyose maze nkabisoma ngasoma ibitabo byabo navuga nti rero ngaha gashashara ka gatandatu ngaka gashashara ka kane none ni iki uyu mugabo avuga yavuze ati yemwe byari bibiliya canke ibindi naravye ngaha maze ngafata uwundi mugabo yavuga ko byari ibi nibi akandi wamengo gusano gusa ntibyari bimeze neza murabona rero niyumviriye nti none nibikiga mwami rero naragendagenda mu cumba nkakanya narapfukama maze ngasenga nahindukira gafata bibiliya naricara narasoma naragendagenda hirya no hino hanyuma ubwo nyene maze gutuza ngako gahishurwa nk'uko rero nafata ikaramu vuba cyane maze nkaja mu kuvyandika gutya icyo nabona cyose kandi nakora naravyitegereza gutya gushikaho vyanavyandika vyose hanyuma nafata umunsi usigaye kugira ngo nje gusuzuma ivyo vyose no kuraba nimba bifatanye isano mu vyanditswe vyose rero suzumye ivyo bintu vyose murabona rero naronse ibinga rero niyumvira ubu hariho abantu benshi berekwa hariho benshi baronse uguhishurirwa namba binyuranye n'ijambo bireke ivyo ni vyo bireke ubu rero hanyuma narasuzumye ivyo vyose gutya ntabigenzura gutya nafati ibikuru nkavyandika ngaha niyumvira nti yemwe rero ikoraniro riraja kunezerwa no kumva ibi kuko bifitanye isano ngaha kandi bifatina isano ngaha utu ubu turabe niki kivugwa ngaha ego mugenzi ngiki ngaha nyene murabona kandi nabigarukana muri bibiliya maze ngafata icyo kintu iginga ryose biri hariya ku mabande n'ayanyu kandi aho ngeza kumenya nabikoze mu gufatanya kw'abakristo ubuntu bw'Imana buhabwa abantu bose na Yesu Kristo nakoze nyene ibyiza nashoboye mwabaye rimwe mu makoraniro meza nta wari gushobora kumera neza gusumba mwebwe mwicaye ngaha mwaba muri ngaha mwese isahe indwi kugeza isaha 8:11 kugihe bugururira ku ishengero kandi bakora bareka abantu bakinjira mwaragumye mu mbeho mwaricaye mwibarafu mwakoze vyose mwagumye muhagaze ku mpome gushikaho amakuru aryana narabona abagabo bicara bareka abagore bakicara n'abantu batandukanye bahagarara kandi gutya kandi bicaye ahantu hose nariyumvira nti mwami byose iri ryabaye igiringa ry'igitangaza ikintu cyose cyari gitangaje ukuntu igihe abantu baza nkababona bari ahantu hose hanze mu madirisha mu nzuga ahantu hose bumviriza kandi ku byo kuba umuntu azi kuvuga ndi kure yo kuba umuntu azi kuvuga ndafise ubwenge bwinshi bwo kumenya ko ntariwe ko ntari umuntu nzi azi kuvuga ariko none ni kuki abantu bo kwicara maze bakumviriza gutyo ni kuko bakora ibyo bokora ibyo ntibaza kumviriza umuntu nkanjye ariko baza kuko hariho ikintu kinaka muri ibi gikwega abantu ibyo nibyo murabona hariho ikintu kinaka muri ibi kibakwega nkuko umukenyezi wanje yahagaze ngaha kuri arutari maze araririmba igihe natangura baje bava mu buseruko no mu burengero baje bava mu bihugu byakure ku munsi mukuru w'umwami ngura ku meza yiwe ese nge ni zingenzi ziheza kiwe ziwe bihweza mu maso hiwe hera hasa yangana n'umuco uvuye ku mana basangira ubuntu bwiwe utubuyenge two mu gitsibo ciwe ese mwokwamiza ibyo mu bwenge bwanyu kuko bivuye nibipfu ibi kuko ibuye ry'agaciro mu gitsibo cya Yesu Kristo Pawulo yabagishengera ati muri utubuyenge kandi amabuye y'agaciro mu gitsibo ciwe dushaka kuba utubuyenge tw'igiciro cya Yesu Kristo ntidushaka na rimwe gushira umuntu kuri ibyo mwibagira ikintu cyose kuri jewe ndi mwene se umunyavyaha yakijijwe kubwo buntu atabereye kubaho ubwo n'ukuri neza na neza simvuze ibyo kugira ngo nce bugufa ariko niko ibintu bimeze nta kintu kiri muri jewe nta na kimwe cingira kamaro na gatoyi ariko ubuntu bw'Imana bwemereye amaraso yanjye atakibona neza kuraba hirya y'igihuzu iki gihe maze akabona ibintu ariya hanyuma nkagaruka nkira umuhungu muto narakunda abantu nama nifuza ko kugira umuntu ankunda akananganiriza nta muntu yashaka kubikora kubera itsina ry'umuryango ntawe ashaka akumvugisha ariko igihe niyeguriye imana hanyuma abantu bacu bakahise kacu kubona turuka muri Irlande niyumviriye ne nkumbure bose bari abakatolika nkumbure biriya byoba arivyo nagiye hariya hanyuma barabameze ukuntu kunaka hanyuma namanutse mu ishengero rya mbere ry'ababatiste hanyuma yarameze ukuntu kuntu akunaka navuze nti mwami hategerezwa kuba hari inzira imwe y'ukuri hanyuma ikintu kimwe kivuga kiti ni jambo nafashe iryo jambo murabe buri yerekwa hano hose umunsi nashize ku iryo buye ry'imfuruka hariya hanyuma nkabishyiramo aho nanditse hariya ivyo yanyeretse muri ico gitondo mwiyereko uhora ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye wihanize mu kwihangana kose no mu kwigisha kuko igihe kizoza batazokwemera kumva kwigisha kuzima ariko kuko amatwi abarya yifuza kumva ibibanezereza bazokwitirundaniriza abigisha bahuje no kwifuza kwabo kandi bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri bazozimira bakurikira imigani y'ibinyoma kandi nabonye ivyo biti bibiri ivyo nari impagaze iruhande bikora ivyo nyene nivyo kandehe niko tugeze kandi ivyo nukuri rero ubu ntimuzigera mwibuke reka nsubire ndabagira inama ntimukavuge ngo urakoze ku muntu wari we wese namba ntimukavuge byiyumvire umukozi w'imana kanaka canke ikindi umuntu apfa nta kintu ciza muri we kubera yuko atakihari uwo yoba ari we wese ntaco bimubwiye nta kintu ciza kiri mu muntu wari we wese nivyo namba hari nzamba nyinshi zirambitswa ha hanyuma imwe muri zikaba yategerezwa kuvuzwa umuziki runa n'umugabo inzamba ntajwi zisohora na gato umuntu ashobora kuvuza inzamba niwe azica hava akora ni watora nzamba nzamba nta ruhara ibifisemo ijwi riva ku bwenge buri nyuma yayo nivyo rero inzamba zose ni zimwe abagabo bose ni bamwe abakristo bose ni bamwe nta bagabo bahambaye muri twebwe ntituri abagabo bahambaye ntituri abagore bahambaye twese turi bene data n'abashiki bacu twese turi bamwe mu mugu umwe ntituri abahambaye nta n'umwe yigira uwuhambaye kuruta uwundi nta n'umwe namba two bikora ko yamugenza ariko twese turi biremwa muntu gusa ntimugerageze gusobanura ibintu nimugerageze gukora ikintu kirenze kubaho ubuzima bwa hafi muha amashimwe n'icubahiro Yesu Kristo abantu bose baravyumva ubu hanyuma mumukunde n'umutima wawe wose murabikora ndamukunda kuko yankuye abanje kunkunda kandi yaguza gakiza kanje kugiti iki karuvariyo imana ishimwe abantu bose baravyumva neza abantu bose baritera mwibuke igihe natangura ubwa mbere ninde yemeye inkuru zacu kandi ukuboko k'uhoraho kwahishuriwe nde yabahishuriye imbabazi zayo ubwiza bwayo amen gusa mwibuke mumukunde n'umutima wanyu wose ubu ndasubira imuhira nzosubira ngaruke ngaho umwami abikunze nk'itariki imwe ruheshi nkumbura umwami niyashyira ku mutima wanjye nkumbura igihe kimwe kare iri kiritanguye nko muri ruheshi cyangwa ahantu hanaka nkumbure kare mu gatasi umwami niyateba no kwifuza kugaruka maze ngategura yandi majoro ndwi y'inzamba ndwi za nyuma ibyo mwobikunda mbega muzonsengera kugira ngo imana ifashe ni byiza cyane kugeza igihe nzosubira kubonana namwe mwibuke iyi ndirimbo nziza ya kera ndamukunda kuko yabanje kunkunda kandi yaguze agakiza kanje ku giti cy'ikaruvariyo rero ndashaka ko munamika imitwe yanyu ndashaka kubasengera imbere yuko mwungera arangiza igikorane ndashaka kubasengera data wo mu ijuru ese abantu umwami botahura ibyo ndazi neza ko hariho bamwe badatahura ariko date se bo bomenye intumbero kandi se botahura data koko ari ubuntu bwawe kuri bo ko ibi bintu byahishuwe kandi ndashaka kugukengurukira mwami kubw'ubumenyi bwo kumenya ibi bintu waduhishuriye kandi ndasengera abantu bose bari hano abantu bose bitabye ibikorane niba hariho bamwe batizera ese mwami bohinduka bizera ndasengera abantu bose bazokumva ubutumwa ku mabande kandi namba buguye aho bwotegerejwe kugwira ibyo bizoba tankeka mu mazu n'ahantu habatizera benshi ibyo bizoba bitandukanye ariko data ndasengera umwe wese kugira ngo mbere yuko bavuga ijambo iryo ari ryo ryose ryo kurogota ku Mana yuko boshobora kubanza kwicara basese ibyanditswe mu byavuzwe hanyuma rero bakubwire ko mu by'ukuri babikuye ku mutima kandi bashaka kumenya na mba a ibari ukuri canke atariko kandi ndabasengera data kandi ndasengera bari bahagaze ku mpome bahagaze hanze bicaye mu mamodoka yabo abana batoya n'abinjiye bose kandi bose mwami ndabasengera kandi ndasabye ko amasengesho yanje azokwishurwa ko uzobahezagira ubwa mbere mwamuha umwe wese ubugingo budashira ndasenga ngo hatazobaho n'umwe muri bazimira habe n'umwe kandi rero data ntituzi igihe iki gikorwa gikomeye kizobera ariko iyo tubonye ibi bimenyetso bigaragara hamwe n'ibyanditswe bishika bisurusurutse umutima wacu birenze urugero kandi ndagusabye data mana yuko uzodufasha ndasabye yuko uzofasha umwungere wacu umukundwa mwene data Nevi umugire mwamuhuzu y'ubuntu n'inkomezi hamwe no gutahura yuko yotegerezwa gufata ibi bifungurwa byabitswe mwazi abigaburire imyagazi y'intama y'Imana mwami ndagusabye ko wogumiza kuri ndwara kuri twebwe bishitse yuko abantu barwara ko bazokwibuka yuko amaraso ari ngaha kandi ahagije rwose y'umwami Yesu ari kuri arutari nk'impongano kandi ndasaba ko bazokira ubwo nyene kandi ndasaba ko wogumiza ubushobozi bwa satani kure yabo bwotuma bihebura canke bwo batuma bagira ibice canke bagumize gusa kure y'inkomezi zose z'umwansi mwami utweze n'ijambo ryawe bituroze mwami hanyuma mwami ndasaba kuja kumfasha ntantanguye gucuya mwami ndazi ko ntashobora kuba nsigaranye iminsi myinshi rero ndagusaba umfashe unshoboze kuba umwizigirwa mwami n'inyankamugayo n'imvuga kuri ku buryo noshobora gutwara ubutumwa kure hashoboka wangeneye ko nzobutwara kandi igihe nikigera cy'uko ntegerezwa kuruhuka kandi igihe nzoshika ku ruzi n'imipfunda itanguye kuza ewe mana ese noshobora guhereza uwundi muntu iyi nkota nziza ishaje azoyikoresha ari inyankamugayo mwami kandi azotwara ukuri ubituronse mwami kandi gushika icyo gihe umfashe ngire inkomezi amagara meza kandi ngire umwete ufashe ishengero ryanje uduhezagirire hamwe mwami turabawe turumva yuko mwemu wawe ari hagati yacu turizera ko uzotwishyura amasengesho yacu kuko twishikanye ubwacu kuri wewe hamwe n'ijambo ryawe kubw'igikorwa mu minsi yacu dusigaje kuba kuri iyi si mu izina ry'umwana w'imana Yesu Kristo umucunguzi wacu mukundwa kubw'ubwiza bwiwe amen nda imani guhezagire ndamukunda n'umutima wanje wose kuko yankunze ubwa mbere imana iguhezagire mwene data nevi ugume ku gikorwa washinzwe
You have just finished hearing the original Seventh Seal as it was preached in its entirety on Sunday evening, March 24th, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana. Brother Branham did not want this original recording released. The next day, Monday, March 25th, 1963, Brother Branham went to the motel room of Brother Fred Sothman and Brother James McGuire, who were at that time in charge of making the tapes. Brother Branham told these brothers, I don't want this message sent out the way it is. After listening to the tape himself, he instructed the brothers to stop the tape at a certain point, and at that point recorded a new portion of approximately 20 minutes in length. This new portion was then used in place of the original ending. This recording was the only released version of the Seventh Seal until 1966. After Brother Branham left the scene, the board of the William Branham Evangelistic Association unanimously agreed to release the tape originally recorded at the tabernacle. Since that time, both versions have been available. We have now placed this additional message of Brother Branham on one tape with the original Seventh Seal. The next voice you hear will be Brother Branham in the motel room on Monday, March 25th, 1963.
Kizoba ari ikintu cyiza ko atamenye ikintu na kimwe kuri ibyo kuko abimenye rero yovyigana n'ibyo vyiwe n'uko akora ibintu rero ku bw'iby'Imana yakoze ku buryo bihishijwe isi yose no mu ijuru nta buryo na bumwe bwo kubitahura byonyine uko Imana izobihishura ubwayo ubu ndashaka ko mubona iri joro yuko mu gashashara ka gatandatu hariho intumbero zitatu ku gashashara ka gatandatu hariho intumbero zitatu kubagendera ku ifarasi habaye intumbero zitatu muri ibi bintu byose ibyo bitugarukana kuri gatatu kandi ndwi ubugira kandi murabona udushashara ndwi nzabya ndwi n'ibindi rero muri bitatu n'indwi n'igiharuro cy'imana mu biharuro byayo byo guhishura ijambo ryayo
of revealing his word. Now,
rero murabona nko mu bagendera ku ifarasi rero hariho amafarasi atatu yasohotse imwe muri yo yari igitari imwe yakagajo imwe yaragafyiri kandi rero mu ifarasi ya kane yemwe zose zari zipfangiye hamwe murabona intumbero zitatu rero Imana yakoze ikintu kimwe Imana yakoze cyo kimwe igihe yarungika intambwe yayo iryo ryari ijambo ryayo kurwanya Antikristo rero turabona ko yarungitse inyana kuri icyo gihe cy'imibabaro igikoko cy'ikimazi kandi muri iki gihe cy'imibabaro ica abantu bose bashobora gukora akwari ugukora gusa gutuma no kwitangira kwitanga ko ikimazi rero turabona mu gihe gikurikira nacyo cyari igihe cy'abahindura ibintu imana yarungitse ubwenge bw'umuntu ikinyabugingo cy'umutwe wasa n'umuntu nabwo bwari ubushobozi bwasohotse mu bahindura ibintu ubu mwabibonye buri ntibitangaje ko abantu b'iki gihe bakibaho mu bisigi nk'uko byavuye mu gihe cy'abahindura ibintu kuko babibona gusa mu buryo bw'idini bwo kubiraba bubibo babibona mu buryo bw'amaseminari yabyigishije ubwo bwari uburyo bw'imana mu gihe kimwe ibyo twamaze kubirengana ubu turi mu gihe cy'inkuko mu guhishura gutegerezwa guhishurwa ibi kintu cyose ubu mugereranye ibi hamwe n'ibyahishuriwe Yohani igice cya cumi mu murongo wa mbere gushikandwe kandi turaja kubona ngaha muri ibi byahishuriwe Yohana ibyahishuriwe Yohana ngaha cumi ku murongo wa mbere gushika indwi yuko mu minsi y'ijwi ry'umumarayika w'indwi kwari guheraheza amabanga yose y'Imana Turabona kandi muri ibi yuko agashashara ka gatandatu ubukuguruwe kari akintumbero zitatu rero hano hari intumbero ikintu cy'ambere cyari rya nkumi sinziriye yategerezwa guca mu gihe cy'imibabaro kugira ngo yezwe yategerezwa kozwa ibyaha byiwe byo kutizera no kwanka ubutumwa ibi yabikorewe mu gihe cy'imibabaro kandi dusubira kubabona ngaha mu byashyiriwe Yohana igice cy'indwi hagati y'ibice bitandatu n'icy'indwi ngaha yuko yejejwe kandi yaronse imvune yiwe rero sumugeni ariko n'ishengero abantu batagira gatosi bataronsa karyo nkumbure ko akwakira ubutumwa canke mu buryo bumwe bara ahumishijwe n'aba bahanuzi b'ibinyoma kandi ntibaronsa amahirwe kandi yamara bari imvuga kuri mu mitima kandi Imana irazi umutima wabo kandi ngaha barogejwe muri iki gihe muri abibona iki gihe cyo kwezwa n'icy'Abisirayeli igihe bakoranye iyo niyo ntumbero ya kabiri Imana yeza Isirayeli mu gihe cy'imibabaro mu miliyoni bazoba bakoraniye hariya hazoba ibihumbi ijana na mirongo ine na bine bazoba barobanuwe kandi bazokwezwa n'Imana iriko iroza Isirayeli murabe hariho isi yose yo kwezwa hazoba ikintu nk'icyo ku buryo ukwezi inyenyeri n'ibidukikije byose bizokwezwa murabona icyo ari cyo isi iriko iragiba nshasha ubwayo yejejwe yiteguriye inganji y'imyaka igihumbi inganji y'imyaka igihumbi iraje kandi murabona ikintu cyose gifise umwanda uwo ari wo wose muri icyo gitegerezwa kweza mu gihe cy'agashashara ka gatandatu rero ubu mwarabonye mu kumenwa kw'aka gashashara k'indwi hariho amabanga atatu naho aka kamwe na nzovuga kandi naravutse yuko ari ibanga ry'imituragaro ndwi imituragaro ndwi mu ijuru ihishurira ibanga bizoba neza kukuza kwa Kristo kuko Kristo yavuze ko atanumwe yari azi igihe yogarukiye mwarabonye igihe abayuda bamubaza ivyo kumenya iyo tugereranije ivyanditswe nga hamwe na Matayo 24 hamwe n'udushashara dutandatu agashashara ekindwi ha baragasize kuko murabona Kristo yavuze Imana ubwayo yonyene yari ibizi nta bamarayika nta gitangaje ntikari kananditswe murabona barace baracecetse nta na kimwe cabaye ico gihe abamarayika ntibari babizi nta n'umwe yari azi aha zozira ariko hazobaho ayo majwi ndwi y'iyi mituragaro azohishura guhishura guhambaye icyo gihe rero ndizera kuri twebwe twa namba tutabizi kandi namba tu ntibizomenyeshwa gushika icyo gihe ariko bizohishurwa kuri uwo munsi mu isaha byotegerejwe guhishurirwamo rero ikintu twebwe dukwiriye gukora ni kubaha imbere y'Imana no kuyikorera no gukora byose tuzi uko kubikora no kubaho ubuzima bwiza bwa Gikristo ngaha rero tubona ko agashashara ka gatandatu ukuguruwe kuri twebwe kandi turazi ko atagashashara k'indwi kadashobora kumenwa kumugaragara irya saha itarashika rero hariho impamvu imwe yotumye Imana ireka aya majwi ndwi araturagara kuko gitegerezwa kuza murabona kuko tubona ko Kristo umwagazi w'intama yafashe igitabo mu kiganza ciwe kandi yamenye akarya agashashara k'indwi ariko murabona nibanga rinyegejwe nta n'umwe akazi ariko bijanye neza n'ibyo yavuze yuko atanumwe yomenye kuza kwiwe kandi ntibari kumenya iryo banga y'imituragaro ndwi naryo rero murabona byose birafise isano byose hamwe kubw'ibyo dufise ugutahura kwako uno munsi kuko ibisigaye vyako vyose vyarahishuwe ariko ibi ntibihishuwe ariko nicaye mu cumba nkoreramwo kandi numvise bahubwo sinavyumvise bamba ariko nakabonye gahishuwe kuri iyi mituragaro ndwi ubaho niho kure dushobora kuja hariya nyene kandi ubu nizigiye ko mwese muzokorera Imana kandi mukore iciza kandi muyikunde ubuzima bwanyu bwose kandi muyikoreye kandi Imana izokwitwarira iki bisigaye ubu dufise mu kuzuza ibi kubw'ubuntu bw'Imana amabanga yose y'udushashara dutandatu twari twaramatanijwe kandi turatahura kandi turazi ngaha ko agashashara k'indwi kadatangazwa ku mugaragaro Rero kuza kwiwe ku gihe cyo kuza kwiwe mu gihe cyo guhona ku isi. Murazi yavuze hariya ati ikimenyetso cyo kuza kumuhero w'isi. Kizoba ikihe Matayo 24 hariya niho bamubajije kirya kibazo yarabandanije kuri ibyo yavuze ku byereke Isirayeli izokoranira hamwe n'igihugu ku murongo wa 31 wa Matayo 24. Ariko rero yabandanije ku mu migani. Murabona rero murabona mwigire ku musuko umugani iyo mubonye ututuje yemwe mumenye ko impeshi yegereje nico gimwe igihe muzobona ibi bishitse rero mumenye ko igihe cegereje murabona Isirayeli ikoraniye hamwe mu gihugu cabo bwita ariko murabe yaretse uguhishura kwa gashashara akindwi akandi ngahige agashashara akindwi igihe ko yakugurura yarongeye arakare kubugira kandi murabona rero tubona yuko ari banga ryuzuye kubyivye igihe ntikiragera ico kwiryo banga rime nywa ko bw'ibyo turi kure yibi kandi bisigaye byako bizomenywa neza hafi nko mugiye Yesu azogaragara ku isi ubugira kandi kubwo mugeni wiwe acanki gihe kizoshika cyose ico gihe rero gushika ico gihe muze gusa twese dusenge tubeho ubuzima bwiza bugororotse bwa Kristo turindiriye ugushika kukuza kwiwe kandi bishitsi yibandi kagwa mu kiganza cy'abantu bamwe ahantu hanaka ntimugerageze gukora ubwoko bwari bwo bwose bw'integuro kuriyo ikintu cyonyene mukora mubandanye gusa gukorera Imana kuko iri banga rihamba yari rinini ya cyane ku buryo Imana itanemereye Yohana kuryandika ryaraturagaye ariko yatuzi ko yasezeraniwe yuko twasezeraniwe yuko twokugurwa ariko gushika kigeni kirugurwa kandi ubu turakengurukira Imana kuvyo yatweretse nicaye mu cumba nkoreramwo hari iminsi munani kandi ubu butumwa mpejeje kubasigurira benshi muri mwebwe bazotahura kandi nasezeranye ko ikintu kinaka cariko kiraba camwe mu mwanya wose ico narinzi neza ko mwari murahu ko mwari ko murahusha kandi ngiki carico nicemezo ntabanduka ciye insiguro y'ivyanditswe yari yarungitswe n'Imana uko imbere yuko tunavyi njiramwo nuko ngenda kugira ngo nje mu burengero umwami yari yampaye igere ku munsi umwe nk'isaha zine igitondo kimwe kandi naraje akubisigura ngaha ko nabibonye sinarinzi ibyo ari byo wari umugwi w'abamarayika kandi tuzovyibuka muzobironka kwibande byitwa n'igihe kiga mugenzi yemwe ubu neza na neza nibyo muri ko murabona ubu abamarayika ndwi nari mu burengero muri buki intumwa zitoya cyane zagiye mu buseruko intumwa za kabiri numa inyoni nini ya gatoye gusumba zagiye mu buseruko hanyuma rero nararadye bari kumwe nanje umwanya wose kurya kwari ugukwegwa kwa mbere n'ugukwegwa kwa kabiri rero iza gatatu zapfuye mu burengera zizunguriza tsitsa n'umupfuduko munini uteye ubwoba kandi zarantwaye kwari ukugaruka mu buseruko hamwe n'ibanga ryutwo dushashara ndwineza nkuko ryavuzwe mu mundo toya Junior Jackson umwami yari yaranyemereye ko musobanurira hariya imbere muri irya piramide hari hibuye ryera ritari ryanditswe kiyo niyo mpamvu nategerezwa kuja mu burengero kubonana n'ubutumwa bw'aba bamarayika kugaruka ngaha kubuhishurira ishengero muribuka ko nari navuze ko ibintu bikurikira bizobera ngaha ku ishengero nivyo neza na neza ikindi kintu ndashaka ko mubona ivyabaye kandi namba mwumviritsi bande ya iki n'igihe kiga mugenzi muraja kubona yuko mu marayika umwe atarasanzwe kuri jewe abandi basa naho basanzwe ari kurya mu marayika yari mu marayika adasanzwe yari bo bamvu bwanje mu mugwi w'ishusho ya piramide hanyuma mwibuke yari piramide aho ryabuye ryera ryakabanga ritari ryanditswe ko kandi abamarayika banjanye muri iyo piramide yabo amabanga y'Imana yarazwi nabo gusa kandi ubu bo bari intumwa zaje gusigura ya piramide canke bwa butumwa bw'ibanga bwa bino bimatanishijwe ishashara ndwi riri imbere muri piramide ubu wa mumarayika yari bubamvu bwanje yari kubariwe wanyuma echangu mumaraika windwi nimba twoba huharura kuva ibubamfu tuji buryo kuko yari bubamfu ganje jewe ndamuraba nerekeje iburengerazuba wazayiburasirazuba yari kuba ibubamfu rero ubwo goba y'ubutumwa bw'umumaraika wanyuma biraboneka cyane mwibuka ukuntu navuze ko yari afise ivish yiwe umutwe wiwe wari nyuma kandi amababa yiwe manini anyaruka n'ukuntu yaje kuri jewe ubico ni agashashara kindi kiracyari kintu kiboneka kandi turi ntituzi cyari cuko gushika ubu kuko ntibyemewe ko akomenwa ariko rero umwe wese mu gikorane yabonye ivyo cari gikorane ciza gute umuntu wese yiyumvise gusa nkuko yari ko akumpera y'intebe yabo kandi umuntu wese ahagaze hirya no hino yo nga isaha indwisaha munani ku muhingamo arindiriye ko imiryango yugurugwa hanyuma yinjire ngaho imbere bahagaze hirya no hino ku bihome umubiri wagiyemo ibinyanya n'ibindi byose niki imhemu yera rungitska zino ntumwa kandi bariko bara riduhishurira kandi rero mwitegereze ukuntu bijanye neza na neza n'ijambo neza na neza kandi rero kubareka mwese mumenye yuko uku ari ukuri yabivuze imbere yuko biba hafi hafi ameza biri ubucanka renga imbere yuko biba kuyuko igihe nagiye burengerazuba ntabizi nagarutse ngaha n'insiguro nkuko yayimpaye ubu mwibuke mwiyerekwa ntiyigeze ambwira ikintu na mwiyere ku gihe yanjanye hejuru nari mfise ubwoba natinya uko nari ngiye gupfa nicwe mu guturika murabona ntibari kubikora insiguro yanje kunari ndayikeneye yari mu cumba kandi nayitanze nk'uko nayironse ubu murabona abagenzi yerekwana ntiri nanirwa yaryama ritunganye n'iry'ukuri neza na neza ubu iyerekwa kongera ko ijambo kongera ko kahise kongera ko ibihe by'ishengero na byose bishinzwe hamwe rero novuga by'ukuri yuko uko nshoboye gutahura kandi bijanye n'ijambo ry'Imana niyerekwa no guhishurwa n'insiguro yaryo ni kuhora hagize ubu umwami abahezagire mwese umwe wese cyane rwose ubu mu gihe duhagaze ubu hanyuma turirimba indirimbo nziza ya kera ishengera Imana ibahezagire umwe wese amen. Ndamukunda Imana ibahezagire ndamukunda n'umutima wanje wose kuko yankunze ubwa mbere. Imana iguhezagire mwene data Nevi ukume ku gikorwa washinzwe